mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, none Yesu yitwa Kristo wenda mugirente, bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icumi nari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1963 i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwama guheza gire mwene gatavaye mwaramutse bagenzi. Nama ntacerewe. Billy was telling me yari parambwira ko nacerewe muri iki gitondo kandi mfise imibonano yihariye nka 30 nari nagize imibiri muri yo rero nibaza ibice bibiri canke itatu murazi rero sinshobora nyene gushikira umuntu wese kandi abantu barandindiriye kandi baba barindiriye bari ku rutonde amezi n'amezi kandi umwami yari ko arakora ibintu bihambaye hariya yowe niwe niwe mana yacu sivyo ubu ndazi neza muri iki gitondo yuko twese tuzi umubonano wabaye wabaye ku muri iki gihugu w'urupfu rw'umukuru w'igihugu cacu umushinga naye Kennedy. Naho ntemeranya n'uwo muntu muri politike ziwe n'idini ryiwe ariko yamara ntiyari akwiye gupfa gutyo ya kandi asize inyuma bariya bana batoyi kandi batagira se na nyina umupfasoni Kennedy. Naho atankeka ntokwemeranya nawe n'imyifato ziwe n'ibindi nkumbura ariko mwibuke ni nyina wa abana yarabutse abana biwe none yabutse umugabo wiwe kandi yaguye neza ku bibero vyiwe rero amaraso y'umugabo wiwe yamenetse ku bibero vyiwe. Ibyo ni bibi cyane. Mbega mwarigeze mwe yumvira rimwe na rimwe twiyumvira yuko ari watanguza imideri mu gihugu mu nshono n'ibindi, ibyo no byoshobora kuba ari byo, ariko mwari muzi yuko umupfasoni Kennedy atigeze yumva na bumwe muri ubu butumwa mvuga ku byerekeye ibyo. Iyo aba yarumvise bumwe muri ubu butumwa yotegerejwe kwigenza ukundi, kandi bamwe muri bashiki bacu bumva ibi kandi baguma badashikirana nabwo. Murabona 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 yarerewe we muri katolika, ibyo ni byo byonyene nzi ntacho mpfa navyo. Murabona mu buryo bwo gukora ntacho mpfa n'abantu abakatolika, ubwo ni uburyo bwo gukora, uburyo bwo gukora bwa katolika neza nk'abapresbiterian metodiste canke iyo ariyo yose muri iyo, murabona, canke abapentekoti iryo ariryo ryose muri iyo. N'ubu ni uburyo bwo gukora sabo bantu mushinga ntaye Kennedy ndibaza yakoze igikorwa cyiza kuba umukuru w'igihugu. Umutima wanje ubabazwa n'umugore wiwe kandi numva mbabaye by'ukuri kubera ibyo, yuko n'igihugu cacu bwacu cokura imbura kimazi n'ibindi mu gihugu cacu bakora ibikintu nk'ico namba utumvikana n'umuntu. Ni byiza rero fata uruhande rwawe, rero nta mpamvu yotuma wica umuntu nk'uwo kubera ibintu nk'ibyo gusa. Kandi n'abo bana batoye barabizi, bavuze umwana mutoya yavuze ati ubu singi egira umuntu n'umwe dukina, data yaragiye. Murabona rero namye niyumvira yuko ariko noba meze umunsi umwe vyama bihakwa gushika kenshi nk'uko mubizi kuba narahatswe mu gihugu vyo mu mahanga mu gihe botegerejwe kunkingira n'imibiri yabo kugira ngo sindaswe n'urukure. Rero umuntu apfuye gutya, ariko ico nico kiguzi kiriwa kijana n'ubwiza bw'ibintu bitandukanye. Murabona niyumvira tugereranije nk'umukuru w'igihugu wagira kane wese umwe muri bane aricwa, kandi niyumva nabi kubw'ibyo. Bitera soni kubona twogira umuntu nk'uwo muri Amerika yokora ikintu nk'ico. Kandi ubu yamara nk'uko navutse sinemeranya na politike ziwe, ndi sinemeranya ivyiyumviro vyiwe vy'ivyo yagerageza gukora, ariko murabona n'uwundi muntu kandi sinemeranya no gukora kwiwe kw'idini atanye kasi sinemeranya n'ivyo. Ariko yamara yari yararetswe muri ubwo buryo, uko nuko niko vyari bimeze nk'uko navuze. Nkumbure yoba yari yarumvise ikintu gitandukanye, birashoboka kuba vyari bitandukanye. Turafise ikintu dukora yuko igihe icyo ari cyo cyose umwe mu bantu bacu bapfuye cyangwa ikintu kinaka naho yoba ari hanze, niyumvira nk'ishengero ry'irinyamerika nk'umubiri w'abanyamerika. Abanyamerika batoye umushinga amateka Kennedy nk'umukuru w'igihugu cyabo, kandi ibyo byari niyo mpamvu turi muri demokarasi. Sinatoye umushinga nkahe Kennedy, natoye umushinga nkahe Nixon ku giti cyanje, kandi naramukunda kandi naramutoye ku giti canje kuko naramukunda ariko abantu bo muri iki gihugu abanyamerika bene igihugu bo muri iki gihugu batoye umushinga ntahe Kennedy kandi uburyo babikoze yemwe biri hagati yabo n'Imana ariko uko niko biri ariko niyumvira kuneza y'umukeye kiremwa muntu nyina wabana umufashoni kedeni mbega nitwohaguruka kanya gatoye kugira ngo tumusengere mwami Yesu twebwe abantu turi yumva namwo kandi turababaye mwami yuko umukuru w'igihugu cacu yarashwe muri buryo buryo mu bwicanyi bweruye kandi barabaye babaranye cyane ko igihugu cacu cagezaho hantu yuko abantu nkabo bari mu gihugu cacu bashobora kwicwa umuntu mu bwicanyi bweruye nk'uko bishuri yamuvukanye wo mwirabure harashize igihe gitoyi kandi baramurashe gusa neza uko nyene bitewe n'ivangura rya moko kandi turababazwa n'uko abantu nkabo babaho muri twebwe mwami twebwe intege nke zacu nizo zabiteye kandi turasenge umupfasoni Kennedy ujya mukore w'uyu mukuru w'igihugu kandi babana bato bararondera se yarabasize harahetse iminsi mike y'umuntu w'umunezero kandi yagendana akongera agakinira n'abandi hasi ubu ntase bagira kandi kuko uriya mugore ya umugore wiwe umugabo wiwe yamuguye neza ku bibero n'amaraso yiwe agasezeka ku mpuzu yiwe n'umwana wiwe ahejeje kumuhamba kandi yamara mwami ko tegerejwe kwizera y'ukuri ya mugore ari mu makosa kukugene yatanze akarorero kabi mu gihugu mu nyambaro yiwe n'ibindi ariko ibyo byoshobora kuba ari ku banyamerika muri rusange ko yuko ibyo ari byo bashaka rero turamusengeye muri iki gitondo kugira ngo uje kumufasha kandi se hoba igihe muri iki kigandaro gikomeye yuko yobone icyo ari cyo ukuri Yesu Kristo ubituronse mwami we wewe nyene ubushobora gutanga amahoro n'indemeshanyo mu gihe cy'ingorane kandi dufashe mwami kubandanya kuba n'imitima yacu urumuri arukayangana ku buryo tutamenye igihe cy'icyange ukwandukiza ukuhe dushobora kuba twagize ku wundi muntu reka tumurike n'umuco wa Kristo gushikaje rero umwongere umwongere ahambaye w'ubwo busho azi ubutungane bwose azoza n'icyaha cyose mu kwihana kandi azomenya nyene ko abikora kandi mbere yaho twishyize mu biganza byawe kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe kuri twebwe mu izina rya Yesu amen.
Yes, I don't think no. Ego
sinibaza yuko hari umuntu akwiriye gupfa nka kuriya rero umushinga ntahe n'ikorone ntiyarakwiriye gupfa nka kuriya umushinga ntahe McNally yarakwiye gupfa nka kuriya Huey Long ntiyarakwiriye gupfa nka kuriya nta n'umwe muri abo bantu sinizera ibyo ubwicanyi ibyo ni bibi abahungu bacu ntibarwanye ikintu nk'ico mu mahanga ibendera ryacu ntiryacugijwe kubera ikintu nk'ico ntiturabene gihugu b'abanyamerika kubera ikintu nk'ico ya naho igihugu cacu cononwe kandi kizingirwa n'icaha ico nico 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 ibyo bintu bikora n'icaha rero uno munsi dufise ngiye kwigisha ishure ryo kuwiyinga n'ibintu binaka no kwifuza kuvuga ko mu ishengero kandi ico niki ca mbere no kwifuza yuko mumbabarira kuba gumye igihe kirekire cyane mu minsi y'iyinga mu gitondo iyo mfise ubu butumwa kandi rero namba umwami azoba bishatse impamvu nkora ibi nuko ndi ngaha mu bantu banje kandi jewe ntanga inyigisho zikomeye uko ndabizi sintanga izo nyigisho hanze ahandi hantu ngoma gusa kwishimikiro nyamukuru y'ubutumwa bwiza ariko izi nyigisho zikomeye sisi ndazitanga hanze ahandi hantu kandi rero ngaha bimfata isaha imwe na rimwe abiri canke atatu kugira ngo ntange ubutumwa bwanje kandi ndabagumiza ngaha rimwe na rimwe isaha zitandatu n'igice isaha indwi kandi ibyo ni bito gusa ugereranije n'ibyo nari nemereye gukora no kumyaho hafi joro ryose rimwe na rimwe nage naragenda tugatangura kenshi guhera isaha zibiri hanyuma tugataha bukeye isaha umunani cyangwa isaha icyenda ibyo nibyo tupfuye mu bikorane ariko jewe ngiye kugerageza iyo nje hamwe namwe kandi gusa inyigisho ntoye mu mwanya w'inyigisho nyinshi cyane y'ibi kiretse ndabibamenyesheje imbere y'igihe yuko haja kuba ikintu kinaka kuko ndavise inzambi ndibaza ziriko ziraza zifatanye neza n'ibimatanishije igishashara cya gatandatu igihe ikimatanishije igishashara cya gatandatu cyavuga inzamba zose ndwi zavugiye rimwe murabona kandi rero tunifuza kubihishengera imbere y'uko aza namba cyangwa kugenda kwanje cyangwa icyo bacyose namba ndabishobora rero nitwakora ibyo rero tuzobamenyesha imbere y'igihe kandi nkumbure rero uko tubibona muri iki gitondo imirongo yose iruzuye n'impome n'ahantu hose turagerageza turafise ahantu ubu twotegerejwe kuba dushoboye kuba ngaha hicara nk'abantu ibihumbi bitatu kandi n'ahantu heza h'ishuri neza huguruye yacu ngaha kandi za nzambandwi turaja kugerageza kuzigisha hariya kuri iryo shuri kandi aho hazoboneka intebe nyinshi zo kwicara murabona rero turashobora kwinjiza abantu turashaka kumenyesha i New York twaragize nyene ibihe byiza ikibanza muri isi hariya twategerejwe nyene gusubiza abantu inyuma buri joro bari barundanye umuriro umuntu nyene aho hantu mukuru we wabajejwe kuzimya umuriro yo kugaraho hantu tubaretse bagahagarara barundanye mwo nkuko kandi rero twotegerejwe kubasubiza inyuma kandi abantu bari hanze ku ibarabara bagenda baduga bamanuka ibarabara basenga yuko hongira uwundi uruha kandi agahaguruka agasohoka ku buryo boshobora kwinjiraza bakaronka intebe murabona umuntu umwe gusa barindira gusa hanze hariya kubwo umuntu umwe kugira ngo binjire kandi n'uwari hafi y'urugi kandi rero bareke umwe yinjire gutyo iyo umwe ahagurutse akaja hanze ategerezwa gutaha kure yemwe barinjira kandi bagasangira ibyo ku bwinshi murabona baraza ni byiza cyane umugwi mwiza w'abantu kandi ndizera yuko isi ishengero ry'abakristo bafise inzara y'imana rero ndizigiye yuko urakoze mwene data ndizigiye yuko imana ija kuduha aka karyo aho dushobora kuza hamwe kandi tukaronka izo nzamba ndwiza nyuma ndashaka kurongorwa gukora ibyo bintu ku buryo muja kumenya nuko mu gihe cyo gufungura izo ndya zo mu gitondo z'abagwiza tunga kenshi na kenshi umubonano wabo hariya niyumvira yuko bavuze ko bari bafise ahantu ahariho hose kuva ku miri 50 gushika ijana mu mfungurwa zabo zo mu gitondo kandi muri icyo gitondo bagurishije amatiki 1,700 baca bakodesha ahantu hasigaye kugira ngo buzuze aho hantu kandi mu nzira hose n'iruhande y'impome no hejuru no hasi y'ingazi hari hahagaze abantu kandi n'abakozi b'imana bamwe bo mu rwego rwo hejuru abapatiri bamwe n'abandi bari hariya kumviriza ubutumwa kandi rero ndatahura nizera yuko byafashije gato ibyo shobora kuba byarakoze ikintu cyiza gusumba ibyo twokwiyumviriye by'ukuri ko byobaye ubu rero mu ijoro tugiye kugira ubutumwa bw'iri joro umwami abishatse ku cigwa cy'ukuntu cerekeye ukuntu mumeranye na Kristo kandi ubu ibyo biraja kuba bigufiya turashaka gutangura ndashaka kuba ndaho bavugira ubutumwa isaha imwe na 30 namba mu bisanzwe mutangura isaha zingahe isaha imwe na 30 ayo isaha imwe hanyuma nzoba ndaho bavugira ubutumwa isaha imwe n'igice kandi ivyo vyotegerejwe gutuma ndahabye isaha zibiri n'igice namba umwami abishatse kuko nda nyene ngiye nda kunyarutse uko nshobora kuko ngiye gutangura kubishira mu ngiro rero ikindi kintu nuko hashobora kuba abashitsi bumvise abantu batwenga kuko ngerageza kuja kure yaho ya hano ariko sinshobora kubikora nkaho ndizera ko bitumvikana nk'ukurogota ariko nama mama yakunda kuvuga iyo abantu baba bari hamwe gutyo ni nk'ubuyi bw'amasaka mu gitondo gikanye murazi kirafatanye kandi gisukika buke buke kandi ibyo bimeze nk'uko ngenda buhoro n'ubu butumwa kuko ugusosa k'umusigati w'imana murazi ni nk'aho bitwegeraniriza hamwe kandi jewe sinoshaka yuko biba ukundi kuntu jewe si ndabishaka gusa muri ubwo buryo aho ndabyibuka twakunda guhagarara tukaririmba iriya ndirimbo uheza giga umugozi ufatanye imitima yacu mu rukundo rwa gikristo ugufatanya kwacu tugufise intumbe rimwe ni nka kuri yako hejuru murabona dutandukanye biratubabariza imbere ariko tuzoguma dufatanye mu mitima kandi twizeye gusubira kubonana kandi ndizeye yuko ibyo bizoba iminsi yose intego yacu ngaha benshi muri abo bera ba kera barasinziriye kuva icyo gihe ariko turacyafatanije mu mutima kandi niyumvira rirya yerekwa rya kirya gitondo kubonana hariya hakurya n'ibihagararo bikiri bitoyi bihezagiye by'ubwiza bw'umugabo n'umugore bagisa n'uko basa ngaho igihe bari hano ku isi nibaza yuko barindiriye kuza kwacu umunsi umwe tuzohura nabo imana ibaye ibishatse ubu jewe kandi mwibuke ibikorane by'indirimbo biraja gutangura isaha imwe mu ijoro mu mwanya w'isaha imwe n'igice kandi rero mwiyingiza nzoba ndi chef reporter Louisiana kandi hariya muri life tabernacle chef reporter Louisiana kandi nibaza yuko bariko baragerageza kuronka inyubako abanyeshuri bagiriramwo ucabutsi barabara mwene data moro yarampamagaye mu ijoro riheza avuga yuko ba n'igikorane cyo ku mwaka kandi bariteze abantu benshi ndashaka gushinga intaye gatoye nyene imbere yuko nsoma ibyanditswe umupfasoni yari yicaye ngaho wundi munsi hariho ndababwira uko ukwandukizanya kumeze ku bantu ariko arasengera uwundi byarashyitse gusa ndaraba hasi kandi mbona uwundi mupfasoni nyene na Margie Cox umugore wa mwene data Rodney Cox yicaye ngaha kandi mwiyinga riheze nibaza ko ari uko igihe twari ngaha mpemu yera yariko irarobanura impemu muri izo nyubako murazi uko abantu bavuga kandi yari yicaye neza ngaho bariko yari inyuma ahantu hanaka rero na narabye hariya kandi hariho umupfasoni yari yahamagawe yari arwaye indwara y'igisukari kandi Margie yari ahagaze hariya kandi yamara nararaba hasi ndamubona kandi byari kandi nariyumviriye kandi nararabye ngo mbone uyu wundi mugore rero Margie yari mwiyerekwa ari ku muco wari kuri uwo mugore rero jewe naritegereje kandi nariyumviriye yemwe ninahamagara Margie baraja kuvuga batatankeka umuntu kanaka arabizi bati yemwe umugabo wiwe nyene n'uwo mu bagenzi biwe bo ku mutima bararabana baryama hamwe bahiga hamwe n'ibindi byose atangeka ivyo vyotegerejwe kubimenya ariko Margie ntiyarabizi ariko nahamagaye uwo mupfasoni wundi uwo yari andizera yuko yari umushiki wacu avuye i Chicago nk'uko narimenye mu nyuma ariko rero birashika yuko mu urugamba bariko barapima indwara y'igisukari kandi yari afise indwara y'igisukari kandi rero ari mu nzira agenda hirya yejo kwa muganga kubw'ivyo kandi rero amaze kuvuga ivyo rero naramwibukije ibi kandi navuze ntingo hano mushiki wacu Margie hanyuma ndamubwira ukuntu yagira ibinyanya mu biganza byiwe n'ukuntu kwiyumva nabi cyane uwo mugore mutoya akora umurango n'ijoro hafi hejuru hariya ku mugore mutoya w'inyankamuga yafashe umugabo wiwe kuri hinzu bariko baragerageza kubaka kandi we na mutoyi wiwe Neri na Sharli uwo muvukanyi wa Rodi n'umugore wiwe kandi abo bose bakorera hamwe mu rugamba rwabo hariya n'inkomezi uko bashobora kandi bahagarariye gucokorwa bararetse imishatsi yabo irakura kandi bikura ko amarangi ibintu nk'ibyaho baba abakristo ndizera gushira hejuru ahakwiye gushirwa hejuru kandi atankeka ndafise ku mutima abo bagore babiri bakiri bato kandi rero ndamufata ikiganza kandi ndamusengera yaciye aduga rero ntibashobora kubona ahantu na hamwe hari iyo ndwara y'igisukari yaragiye rero umupfasoni yicaye neza ngaha ahantu hanaka yarahamagawe kandi yari mushiki wacu yitwa Brice sindamubona muri iki gitondo ariko iminsi yose yari n'umugore akunda cyane gusenga rero uyu mugore yarinjiye kandi bwari bwo bwa nyuma nari ngaha kandi nta makarata yo gusengera ngo abagwayi yatanzwe cyangwa ikindi kintu rero nta muntu yo habaye nta murongo wo gusengera rero gusa bari hemu yera yarahamagaye gusa mu ikoraniro rero uyo mupfasoni Brice yaciye akira rimwe nari mubwiwe kanseri kandi yama gusa afise umutwaro ku mutima wiwe w'uwundi muntu kandi yariko arasenga gusa kandi hariho umupfasoni avuye Rwisuvire yari ku mviro afise kanseri mu muhogo rero mu gihe yariko arasenga hemu yera yagiye neza kuri uwo mugore aramuhamagara kandi icyo yakoze cyose yamubwiye uwo yariwe n'ingorane yari afise n'ibimwerekeye yuko arwaye kanseri hanyuma mugira yuko byose bigiye kumera neza rero uwo mugore muto yarataha muhiri iminsi mike y'inyuma y'ibyo yatanguye gusa kumererwa nabi hafi gupfa muhogo wiwe utangura gusa kubyimba arakorora cyane n'inkomezi rero kanseri irakoroka iragenda rero amaze ameze neza cyane murabona icyashitse murabona ikibyimba ubwacu n'ikintu kizana urupfu gifise ubuzima muri cyo murabona kanseri icyo kiva mu ijambo imvugo yo kwa muganga n'inkara igisigura yuko gifise amaguru menshi nk'inkara kimukura mu kiyaga kandi kinunuza amaraso yawe kandi icyo kibyimba cyo mu muhogo wiwe gifise ubuzima n'icyo cyariko kirakora rero murabona jewe sindiyazwa ishinga n'icyo kibyimba ndazwa ishinga n'ubuzima buri muri icyo kibyimba murabona ubuzima muri icyo kibyimba nibwo bundaza ishinga murabona mu izina ryanjye bazokwirukana amadayimoni ijambo idayimoni n'ikintu kibabaza kigatera uruhagarara mu mubiri kandi iyo yari idayimoni kandi rero iyo ubuzima buvuye muri icyo kibyimba atankeka ibyo bituma icyo kibyimba gitangura kubyimba nyene ni nk'iki gunda cagongewe mu ibarabara ikintu nk'icyo bakirekeye aho kirambaraye kuzuba iminsi mikeyi rero gica gikakama inshuro zibiri yemwe ibyo nibyo byatuma uwo mugore mutoyi arushiriza kumererwa nabi kenshi narabisiguye iyo umerewe nabi kuruta icyo nicyo kimenyetso nyacyo yuko wakize murabona kandi rero byagumanye nebimera nabi cyane umwanya wose no kumuzibiri mpemu kuko byariko birabyimba kandi icyo ariko cyari cyapfuye ubuzima bwari bwakivuyemo kandi ugukorora kwiwe nk'uko murabona gutyo kirakoroka cyacitse intege kiva ku mubiri wiwe kandi icyo kintu cyapfuye cyari ikibiribiri gusa kitagira ubuzima muri icyo kanseri yagiye yasimbiye hanze murabona yakorotse rero uko niko umubiri wasohotse ubwo nyine iyo ntiyari dayimoni yasohotse rero iyo yari inzu yabamo yasohotse uko ukwizera k'uwo mugore mu byo yari yabwiwe azi yuko Yesu Kristo ari wa wundi nyine cy'umunsi no mu bihe bidashira ibyo nibyo byashyitse kanseri byayitwaye ubuzima rero ashobora kuba yarasubiye kwa muganga hanyuma muganga akavuga ati ubuhungi ikintu kiri hariya nyine kwa kundi nk'uko cyane ari ibyo byari ibyo ikibyimba cyari hariya ariko atabuzima ntabwo ari hariya murabona none byari kugenda gute iyo kija kuba cyari ahantu hanakaho kidashobora kuba kuba cyoyonje mbega icyo ni cya gicapo iki ni gicapo cy'ikibyimba cy'umupfasoni bake aturuka isisi Springfield muri Indiana cyagiye inyuma y'amasengesho iki ni gicapo cyacu murabona uwo n'umubiri iyo dayimoni yabamwo neza na neza ni nk'uko uba muri uyu mubiri ubamwo ushobora kuba ari mutoyi muniniya ufise imishatsi itukura imishatsi yirabura uko wowe umeze kose murabona dayimoni iba muri uyu mubiri cyangwa Kristo aba muri urya mubiri yemwe rero iyo ubuzima buvuye muri uwo mubiri wawe ubukiri ngaha ku isi murabona ariko ubuzima ntiburi hariya iyo ubuzima bwavuyemo uwo mubiri uba ukiri hariya kandi rero cakuwe muri urya mubiri wiwe hanyuma kigatabwa hanze umubiri ukavamwo ariko iyo kiri ahantu kidashobora kuvamwo rero umutima wawe utegerezwa gutora icyo kintu capfuye hanyuma ukayungurura amaraso umwanya wose umutima uteye bitera umururumbo n'ibintu byose bindi kuko aba yanduye murabona kandi umutima wawe utegerezwa ku niyumvira yuko umutima uyungurura amaraso kute atembera nibyo gamushiki wacu doce niyumvira yuko ivyo ari byo umutima ukuteye urayungurura umuforomakazi murabitsi n'uwundi yicaye ngaha imbere yiwe uyu utora ikindi ivyo nivyo bitera umururumbu uvuye kukwandura itora ukwandura hanyuma ikaduza umururumbo rero abantu murabona no kwizera kwabo nta na rimwe ari ibyo wumva nta na kimwe namba ari uko namba ikiganza canje kitagororotse ibyo nta kimwe nta kintu na kimwe kipfana n'ibyo no kwizera kwanje kubikora murabona Neza imbere yacu turabona karorero k'umuntu yakize neza mu kwizera kandi rero dukora gusa intambuko kuyindi gushika tumushikiriye neza uwo muntu hanyuma tugatambuka neza kuri yo murabona ngivyo kandi ivyo nivyo bikora ivyo kwizera kwawe atari ivyo wiyumvamwo ukwizera kurabikora amashimwe n'icubahiro bibe kumana rera kanya gato yigusaka amasengesho hanyuma tuje kucigwa ngaha dushaka guha icubahiro na kanya gato uyu mwami yakorana natwe bijanye nibi kandi rero hanyuma rero namba bamwe muri mwebwe bategerezwa kugenda muri iki gitondo kandi batazoba bari mu gikorane cyo kumugoroba umwami abishatse jewe ndashaka kuba ngaho ubugira kandi umuryango wagarutse wugurutse mu ndwi ya Noheli kandi rero kuwiyinga inyuma ya Noheli umwami abishatse ndashaka kuvuga ubutumwa bwanje bwa Noheli hano muri iyi nyubako kuwiyinga inyuma ya Noheli umwami abishatse Icigwa kizoba inyererezi mwibarabara rero muze twunamika imitwe yacu bu kandi duhereze amasengesho imbere yuko dusoma icigwa mwami Yesu be hafi yacu muri uyu mwanya nyene kandi turazi yuko bigoye muri iri shengero ryacu ritoyi kandi benshi bahagararye kandi turi ngaha kubera ari ahantu hameze neza haturama imibiri yacu imererwa neza kuko sahantu hameze neza ariko turi ngaha kuko twiyumvanamwo ukubaho kwawe ngaha kandi turazi yuko ngaha kandi turi ngaha kugira ngo dukosorwe kandi turi ngaha tuzi yuko turi mu nzu y'Imana kandi twumva neza kuba ngaha uko hoba hameze neza gute uguhagarara hamwe hamwe no kwicara turundanya ariko turi ngaha kuko twumva yuko Imana iri ngaha kandi kuri mu gihugu utegerezwa kuba wari yumvise rya joro igihe Pawulo yavuga ubutumwa ijoro ryose n'ubutumwa burebure kuva nkumbure izuba rirenze ushikizuba riserutse igitondo ikurikira kandi umuhungu akiri mutoye yari yicaye hariya hejuru yaraguye kandi biyumviriye ko yapfuye rero Pawulo ajyami ku mubiri wiwe kuri we hanyuma mpemu w'Imana yari ku ntumwa yagarukanye impemu y'ubuzima ku mubiri w'uwo muhungu kandi yavuze ati araja kumera neza hanyuma uwo muntu akiri mutoye yasubiye kubaho yari yitayeho ibyo Pawulo yari kwaravuga kandi gamana turitayeho muri iki gitondo ibyo mpemu yera yotegerejwe kubwira imitima yacu kandi turasaba yuko woja kumanyagura umutima w'ubugingo kuri umwe wese muri twebwe ku buryo nitwava ngaho uno munsi tuja kuva muri iyi nyubako turi abantu bamwe twari turi igihe twinjira ese abakristo boba bari hafi yawe ese abanyabyaha bohinduka uno munsi ese abarwaye bokira kandi ese ubwami bw'Imana bwoza hafi yacu canke bukanaba muri twebwe kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo mu gihe turindiriye Nemu wawe ngo duha amajambo amina ubu muze dusoma ibi byanditswe bimwe ibyo ni ijambo ry'Imana rya marigororotse kandi ubu n'umwe wese ndabona mufitiye impuhwe bamwe bahagaze ndabona umuntu ahagurutse kandi yicara hasi ahaye uwundi muntu intebe ibyo ni byiza cyane nifuza ko tworonka ahantu hanini yariko nyine ntaho dufise muri uyu mwanya tuzingurure muri Matayo 27 kandi turasoma kumva ku murongo wa 11 hanyuma rero turavuga kuri iki cirwa ariko Yesu yara hagaze mu maso ya cha cegera cha Kayisari ico cegera kiramubaza kiti ni wewe mwami w'Abayuda Yesu aramwishura ati urarivuze ari kumwo muvyo aretswe n'abaherezi bakuru n'abashinga ntahe ntiyishura na rimwe Pilato aramubaza ati ntiwumva ingene bakwagiriza byinshi ariko ntiyamwishura n'ijambo na rimwe bituma ico cegera gitangara cyane muri iyo minsi mikuru ice gera camenyereye kurekurira abantu imbohe imwe iyo bagomba kandi bari n'imbohe imwe yari rurangiranwa yitwa Baraba bakoranye Pilato arababaza ati uwo mugomba ko mbarekurira ninde ni Baraba canke ni Yesu yitwa Kristo uko yamenye yuko isharari ryo rimubatangishije acicaye ku ntebe y'imanza umugore wiwa mutuma ko ati ntihagire icugira uwo mugororotsi kuko naraye ndose mbona mbabaza byinshi kubwiwe ari ari kwabaheretsi bakuru n'abashinga ntahe boshi shengere ngo bimusabe baraba ntikishe Yesu. Icyo cegera kirababaza kiti, muri abo bompu uwo mugomba ko ndabarekurira ninde? Mwiyumvire gusa ibyo. Nabo baramwishura bati ni Baraba. Pilato arababaza ati, none Yesu yitwa Kristo wenda mugire nte? None Yesu yitwa Kristo wenda mugire nte? Bose bati nabambwe. Maze icegera kivuga, yakoze ikibi ki? Ariko barushiriza gusemerera bati nabambwe. Maze Pilato abonye ko arushwa n'ubusa, ariko barushiriza kubyura umugumuko, yabira amazi akarabira imbere y'ishengero ati, jeho ndacuna kubw'amaraso y'uyu mugororotsi ni byanyu. Abantu bose baramwishyura bati, amaraso yiwe araba ari twebwe, akora n'abana bacu. Maze barekurira Baraba, ariko Yesu aramutonagura amutanga ngo abambwe. Mbega ishusho ibabaje! Nisigisomwa kibi, namamba mwoshaka kubyandika gutyo canke kubyita gutyo, kandi nkumbure ibande yoshaka kugira umutwe w'icyiguyu, none Yesu yitwa Kristo ndamugire nte? Kandi cigwa nshaka gukoresha kimaze kuba igisomwa nshaka gukoresha icigwa hamwe na Yesu kubiganza byawe, hamwe na Yesu kubiganza byawe, uzokora iki?
Our scene starts this morning.
Muri iki gitondo urubanza rwacu rutangurira mu nzu y'imanza. Aho Pilato icegera cy'umwami yari yahamagawe mu rubanza gusasa no guca urubanza. Hari kare mu gitondo imbere gatoyi yuko buca, kandi bari bamugoye bamukura mu itiro, kandi yari yahamagawe kumviriza iby'uwo mugabo. Cari igihe cyo kubambwa k'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Nta kintu na kimwe yari yakoze nk'uko bashobora kubibona muri we, kandi yari yishuye ikintu cyose, gusa cyari icyo gihe byategerezwa kumeruko. Nta kintu na kimwe gishobora kuba ta kintu kiri inyuma yacyo kibitumuko. Hategerezwa kuba impamvu iyo ari yo yose ku kintu kibaye, kuko giterwa mu bisanzwe n'impamvu iri mu byaremwe no mu bantu n'ibindi. Hariho igitumi gituma cy'ibyo, kandi ni n'intumbero, kandi hategerezwa kuba impamvu, kandi ibyo impamvu ibyo byategerezwa gushikira urya mugabo ahambaye yigeze kuba ku isi, cyangwa yashobora kuba yigeze kuba impamvu yabaye uko, nuko cari igihe cy'uko bishika. Murabona bitegerezwa kumeruko, kandi nta buryo bwo kubihunga byategerezwa kuba kuri kijyage. Kandi Yesu yaje ku isi nyene neza na neza uko ijambo ry'Imana ryari ryaravuze, bitaraba yuko yoje yakoze neza na neza icyo ijambo ryavuze ko yokoze. Yabayeho ubwo buzima nyene neza na neza, kandi Imana yaramenyekanishije cyangwa yaragaragaje urwo rubyaro rw'icyo gihe. Rero mwibuke Imana. Bibiliya ihera mu itanguriro, kandi ikagenda gushika mu byahishuriwe Yohana. Rero ngaha hariho icigwa nshaka ko mutahura yuko, murabona muri buri runganwe byaravuzwe muri Bibiliya y'ikintu kinaka kizoshika muri ruriya runganwe. Nka Daniyeli yabonye yasiguye indoto ya Nebukadineza, ukuntu ubwami bwo mu mahanga buzokwinjira, n'ukuntu buzogwa, n'ukuntu buzohera. Kandi bamwe muri bose abo bantu mu bwoko bwabo n'ayo mahanga, izo nkomezi z'abanyamahanga zizoganza zoganzisi zakoze nyene neza na neza uko ririya yerekwa ryavutse ko zokoze. Igihe Nebukadineza umutwe w'inzahabu yafatwa, rero abamedisi abaperusi byarinjiye, kandi kamere yabo bijanye na kamere y'ibikoresho, kandi bijanye n'ibyo umuvugishwa yavuze neza na neza. Nebukadineza umutwe w'inzahabu akaba uwahambaye kandi uwa mbere wo muri ubwo bwami. Rero abamedi abaperesi bari amafaranga, kandi rero gushika ku bibero yari yari n'umuringa kandi icuma cyose cyaguma gikomera cyongera gikomera inzahabu yari yoroshe gusumba izindi zose kandi yerezo kucuma igikomeye gusumba ibindi byose n'icuma rero bumwe bwose muri ubwo bwami bwaje nyene neza na neza muri kamere mu buryo uwo muvugishwa yavutse bwojemwo none n'igiki yariko arakora yariko arabiba urubuto rw'amahanga ngo barabe kandi igihe cyose ubwo bwami bwaba butanguye bwategerezwa gukora bijanye n'ico rirya jambo ryavutse kandi rero Mesiya yategerezwa kuza ku rubuga kandi igihe Kristo yaza mu rubanza yategerezwa kwishyura kuri ayo majambo y'Imana yategerezwa gushitswa ayo umuvugishwa yavutse ko yuko ari byo yakoze Mose yavutse ati azoba ari umuvugishwa nkanje kandi iyo muwa mwarimu ufise twari dufise umwanya wo kugereranya ibyo hari inyuma no kwerekana ingene ibyo kuri kirya gihe gihambaye aho Isirayeli yari mu nyagano muri Egiputa ukuntu uwo Mose yavutse utse mu buryo butangaje umwana dasanzwe n'ukuntu yaje ya kandi akarerwa n'ukuntu yanyegejwe mu byatsi n'ukuntu yabaye umugororotsi umurongotsi ariko yari umuherezi n'umwami n'umutwari ibyo bintu byose n'ukuntu ibyo nyene byagereranya Kristo neza na neza kandi Mose yavuze ati umwami Imana yanyu izoba hagurukiriza uvugishwa nkanje murabona rero igihe Kristo yavuka Isirayeli yari mu buja kandi mu bwami bw'Abaroma none yari iki yavutse ari umwana adasanzwe kandi w'igitangaza ukuntu yarezwe ukuntu yadutse mu misozi kandi yamanutse hanyuma avuga ati mwarumvise bavuga abantu ba kera ngo ntimuzokwibe mwarumvise bavuga ngo ntimuzosambana ariko mvutse nti uwo wese araba umugore akamwifuza yamaze gusambana umutanzi wicagezwe murabona kandi umwami umuherezo umuvugishwa nyene neza na neza nkawe rero ibi bintu byose byategerezwa gushitswa kandi igihe kirya kibanza cyari kiriya kubw'ubuzima bwa Mesiya aho ibyo byari byagaragajwe ku buryo butunyubu iki gishobora kuba ari cyo kigwa kirekire cya nyuma nigishije muri iki gihe ndashaka yuko mubyumva neza rero igihe ijambo ryaba ryamaze kuvugwa ku bw'ururunganwe runaka haba hagiye guhaguruka umuntu aza ku rubuga gushyitsa iryo jambo kuko Imana yarivuze ni kugaragara ko ijambo ryavuzwe kandi Yesu yari afise ibisabwa byose kandi yari iryo jambo ryagaragajwe nka Mesiya neza na neza hariho amajambo nayo yavutswe muri Bibiliya y'igihe cya nyuma ayo majambo yategerezwa kurigwa mazima kandi turabona ngaha yuko mu gihe cy'umwami wacu ishengero ryari ryamaze kumwanka imbere y'uko aza mu nzu y'urubanza kwa Pilato bari bamwanse kuva uriya munsi nyine igikorwa ciwe cyatangura kuvugishwa no kubabwira ukuri kw'ijambo rero ntiboshoboye gutahura iby'ukuntu we nk'umuntu yoshobora kumenya ibyari mu mitima y'abantu ntibamenye na gatoye y'uko ijambo ari Imana kandi ijambo bibiri yivuga ngo n'umusuzumi w'ibyiyumvo biro n'ibyo umutima ugabiye gukora kandi bashaka kumwita impwemu mbi yavuze ati ndabahariye kuri ibyo ariko igihe mpwemu yerazoza gukora ibinyene kuvuga ijambo rimurwanya ntibizokwigera biharirwa kandi ibi bintu byose yavugishijwe biba muri iki gihe ikintu kinaka gitegerezwa kubigira bizima ariko iyo bizanywe ku buzima bizoba bitandukanye cyane n'iby'abantu biyumvira yuko biri gushikaho azoba gusa uwatoranijwe niwe azobibona iminsi yose uwatoranijwe gusa niwe wenyine iminsi yose azobibona kuko niwe nyene yatoranijwe kandi yagenewe kubibona ku bw'ibyo ntibishobora nta yindi nzira Yesu yavuze ati ntimushobora kuza kuri jewe nta muntu ashobora kuza kiretse data mukwegereye kandi abo bose yampaye bazoza kuri jewe murabona rero nta bundi buryo bwari buhari yavuze ati mufise amaso kandi ntimushobora kubona amatwi ntimushobora kumva yavuze ati Yesaya yagize neza na neza kubavugishwa ko murabona ubuvugishwa bwa Yesaya burashitse buragaragajwe ntimwibagire ibyo ngaha canke uwumviriza bande yuko ijambo ry'Imana ritegerezwa kugaragazwa Imana itegerezwa kubona yuko yabiko ze ni nkuko nyene Yohana umubatizi yari yagenewe kuza imbere yo kuza kwa Kristo hategerezwa kuba umuntu kanaka wo guhaguruka kugira ngo afate icyo kibanza irya jambo ryategerezwa gushitswa rero igihe Yesu yaza nka Mesiya yasinzwe kandi agakora neza na neza iki jambo ry'Imana ryavuze ko yokoze kandi yamara abayuda bari ko bararondera ikindi kintu umwami azoza afise inkomezi y'icuma mu kiganza ciwe ibintu byari imbere yabo ariko yashikije buri jambo hari iyo munsi umwe muri Kaperinawumu igihe yafata icyanditswe kandi agasoma mwabibonye yasomye gusa igice cy'ibyanditswe hanyuma ashyira igitabu hasi kandi avuga ati uno munsi birashitse igihe yategerezwa kuvuga ubutumwa ku mwaka wa yubire rero kuko atasomye ibyasigaye byacu kuko ari by'ukundi kuza kwiwe ntibyari bikenewe ko babimenya byari byo mu gihe cyaho azokwinjirira ariko igihe yari arimo niyo mpamvu yashobora kuvuga ati iki cyanditswe kirashitse uno munsi mu maso yanyu ahanyene murakibona kuvuga ubutumwa mu gihe gikwiye no kubica imitima imenetse no gukiza abarwayi ico nico camuzanye ibisigaye by'ico kwari ukuzana urubanza ku banyamahanga n'ibindi rero ivyo bizoza hanyuma murabona abanyamahanga bategerezwa ku mwanka ubwa mbere rero mukubambwaho turi uno munsi mu cigwa ca Yesu ku biganza byanyu Yesu ijambo ry'Imana ryari ryagaragajwe by'ukuri ryari ryemejwe kenshi cyane yuko yari nyishu ku ijambo ry'Imana aho barya baryanditse murabona Imana yaramaze kurishira ku mugaragaro reka igikorwa kiryige ariko murabona bafata ijambo ry'uwundi muntu ku bw'iryo umugwi munaka w'abantu barahumishijwe cyane ku kuri ku buryo iyo ukuri kuri imbere yabo barananirwa kukubona ariko murabona Imana iragororotse irarifise ryanditswe hariya yararyanditse neza hano mu gitabo ibigiye kuba muri iki gihe uburyo bizoshitswa ariko abandi batagenewe kubibona ntibazobibona bari ntibazokwigera baribona murabona barabivanga byose kandi nuko bakoze iby'ubu ntibigeze bamenya yuko yariwe kandi mubimenyetso yuko yariyo ntumwa y'icyo gihe nta n'umwe yashobora kubihakana umuvugishwa wiwe yaravuze yavuze ati urya akwiye gukuzwa nanjye ngigwe muto ntibimbereye no gupfundura utugozi tw'inkweto ziwe ariko ahagaze muri mwebwe ubu niko Yohana yavuze kandi azoza kandi nca igenekerejwe ku bitsina by'ibiti kandi ibiti bitama bizokurwa mu kibiriba ibyo canke mu mizabibu canke mu murima w'ivyamwa ntikizosubira kuhaba rero tubona yuko ibyo bintu byashitse neza na neza uko yavuze byoshobora gusoma ibyiyumviro byabo biri mu mitima yabo yari umuvugishwa ikintu cyose yavuze kitaraba nyene cyarashitse neza na neza uko yavuze ndaduze Yerusalemu hariya nzoshirwa mu kibanza mu biganza by'abanyabyaha kandi bazomugirira nabi kandi azobambwa kandi ku munsi ugira gatatu azozuka kandi ariko yavuze ati ntihagire umuntu umubwira ibi aca abahumisha kuri byo ku buryo bataritahuye gushika bishitse murabona kenshi aratureka tukabimpumye gushika igihe tuba tubikeneye aratureka tukabimpumye ku kintu tubona iki gihe kuko iki nicyo gihe tuba tubikeneye kugaragaza igihe turimo murabona ba data ntibame bino bintu bibiri yivuga yuko batobimenye yarabibamenyesheje kandi mu gihe cya nyuma byohishuriwe abana b'Imana cyane gukora bogaragajwe kugira ngo herekanwe ubwiza bwiwe n'amashimwe yiwe ku isi kandi ibyo Daniyeli yavuze byose byo mu minsi ya nyuma kandi ukuntu ibyo ariko abazi Imana yabo bazoshikana kandi nyene ibyanditswe byinshi cyane arafatana muri iki gihe turi ko turabamo ukuntu ibi bihe bibi by'uruhendo byobaye ku isi kandi nyene neza na neza ibyo dufise ubu birabishitsa barahawe amahirwe yo kumubona rero ariko baramwanse Mesiya wabo nyene kandi muri iki gihe nicyo kimwe icyo kintu nyene turahabwa karyo kuko Imana ntishobora guca urubanza itabanje ubwa mbere ku utsinda nishirizwa ku rubanza rwiwe rero namba wabwiye umuntu kanaka ariko araja mu ibarabara afise umuvuduko wo muhagarika uti hariho ikinogo mu ibarabara hariya ni wabandanya kuri uwo muvudu kuricwa hanyuma bakavuga bati ubu humva ndazi cyo ndiko ndakora rero urabona maraso ntashobora kukujako kuko wababuriye neza na neza yemwe imana ikora cyo kimwe mu ijambo ryayo iraburira neza abantu ku rubanza rugiye kuza kandi ikabereka ibimenyeso byayo nibitangaza byavuzwe bitaraba biri muri bibiliya byo muri ico gihe irabereka hanyuma abantu bakabirenga ko neza ntibyoroshe umuntu kuja mu kuzimu umuntu ararwana n'inzira yiwe y'ikuzimu ikinyoma cya mbere wigeze kuvuga urazi ko cyari kinyoma itabi rya mbere wigeze kunywa urazi ko yuko ryari tabi ikibi cya mbere wakoze waramenye yuko byari bibi ariko mu gatima nama kawe warabwirwa yuko ari bibi ariko wabandanya wiruka urenga itara ritukura wiruka uca ku nzitiro uri intagondwa urashaka kubikora ibyari byo byose kwerekana yuko uri umuntu ahambaye murabona ariko mwibuke urarwana n'inzira iji kuzimu ntibyoroshe kuzikuzimu utegerezwa kwanga ukuri imbere yo kugira isanganya utegerezwa kurengana arirya tararitukura imbere yo kugira isanganya utegerezwa aho mwibarabara urafise imburi yashizweho ariko wewe ufise intumbero yawe bwite ku byerekeye ibyo umuntu afise uno munsi kandi azi byinshi kurusha umuntu uwo ari we wese wundi kandi ntashaka kumvira ibimenyetso n'imburi z'urubanza rugiye kuza kandi nabo bose bahakanye kristo ubu murabe kandi cyo bakiriye mu kibanza cy'uyu kristo rero mwiyumviriye mu ishengero ry'icyo gihe ubuhumyi bwabo bategerezwa guhakana umwicanyi urangiranwa baraba umuntu yagaragajwe ko ari umwicanyi kandi by'ukuri yararindiriye urubanza rwiwe ate ko agaragajwe koko ari umwicanyi kandi yari umuntu mubi kandi kubera gusa ubwo buzima bwa Yesu uwo wewe yarabayobeye yavuze ati ninde muri mwebwe ashobora kunyagiriza icyayi cyaha no kutizera namba ntakora ibikorwa bya data rero ntimunyizere namba ntababwiye ukuri ko mu byanditswe kandi ibyanditswe byamvutse ko ubwavyo sesa mu byanditswe yavuze ati uko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira kandi ari byo bishingira intahe ariko bavuze bati yigira ubwiwe nyene imana yigira ubwiwe nyene ikintu kinaka nta kintu yakoze imana yamugize imana yari imana yarugushitswa ku ibyanditswe kandi ibyanditswe byaramuvuze ku bwavyo nimusese mu byanditswe ku bwivyo ariko ntibashobora kubibona kuko byari binyuranye n'ibyiyumviro by'amadini yabo ibyo bari bubatse ko ku byerekeye kristo kandi byarahumisha rwose byarabahumisha ku bijyanye n'ijambo rero iruhande y'ibyo kwiruka ko uwo muntu basabwa kwemera umwicanya akaga ku bantu bose byongeye byari deni ry'ishyirahamwe idini kuri bo umwicanyi basaba kwemera ibyo kugira ngo bahakane kristo kandi mbere y'uko umugabo uwo ari we wese cyangwa umugore uwo ari we wese ashobore kwemera ibitari byo bategerezwa guhakana ibiri byo hariho ikintu kinaka cyerekeye akameremere gafise itegeko ryako ko udashobora guhakana ikintu cy'ukuri mbere y'uko ushobora kwakira ikintu kitari cyo gusa nk'uko mpejeje kubivuga kureka kuvuga ikinyoma wavuze ikinyoma kinyuranye n'urubanza rwawe rwiza wavuze ikinyoma kinyuranye n'agatima nama kawe wavuze ikinyoma kinyuranye n'icyo nyoko canke ababyeyi bawe bakubwiye gukora canke n'akameremere ubwako kigisha ko udashobora kubikora kubw'ibyo hari imbere wewe kwanka ukuri utegerezwa kwemera ikinyoma kandi utegerezwa kwanka ukuri mbere y'uko ushobora kwemera ikinyoma murabona kubyivyo ibyo nivyo aba bantu bakoze bansi ukuri kandi we yari ukuri ndi nzira ukuri n'ubugingo mbere nta jambo mbere ubwa mbere na mbere yariho kandi uwo jambo yari kumwe n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yambaye umubiri kandi agaragara imbere yacu mu cete cya mbere cya Timoteyo 3:16 ntawe uhakana yuko ibanga ryo kubaha Imana rihambaye cyane kuko Imana yiyerekanye ifise umubiri twayikora koye n'iminwe yacu Imana Yehova ni nuko akumiza biratangaje kwiyumvira ko iyo mana yashize yashitse muki yashitse mu kirere ukugukora kwizuba yaremye inyenyeri nini incuro igihumbi gusumba igisi kandi namba imwe muri izo nyenyeri yotangura kuza ku isi ku muvuduko w'ibirometero ibihumbi 1693 n'ibice 44 ku isaha mbona byo yitwara imyaka imiliyoni jana gushika ngaha ni kure cyane rwose n'inyenyeri ntoyi zibiri ziri mu kibanza cyazo zisa naho zitandukanye na santimetero zibiri n'ibice 54 uzirabira hano zitandukanye kurushuko dutandukanye nazo kandi rero nta nimwe muri izo iki kibanza cyayo kandi muri uwo murwi munini w'inyenyeri yo mana we ubwinshi n'ubwaguke bw'Imana yashoboye gukora ibyo bintu imwe muri zo ntishobora gufata ikibanza cy'iyindi niyo mpamvu iguma aho iri hamwe zipfuye mu kibanza cyazo ibintu byose byoca bihungabana ibyo ni byo byashyitse muri Edeni igihe Yeva yapfaho yari ari n'ibyagezwe by'Imana abantu bose baraguye ibyo niyo ngorana uno munsi ntitwategerezwa kumererwa nabi mu bikorwa by'abantu amadini n'ibindi bindi dushobora kuba abahungu n'abakobwa b'Imana turiko twifatanya n'umugwi munini w'inyenyeri hamwe n'isi I New York mundi wiheze nariko ndumviriza ubutumwa bwavuzwe canke bwavuzwe na Einstein umu nyabumenya hambaye uwo bita ubwonko bw'ico gihe kandi nari ndumviriza ivyo hanyuma ngenda kumviriza Norman Vincent Peale mucirwa ciwe kiraba inyifato z'abantu kuvyerekeye ingene abantu bashobora gukora canke gutembera canke kwisuka ubwabo muri yo muri ico cigwa rero kwa Einstein yari ko aravuga ku vyerekeye umugwi w'inyenyeri uri hariya hagati y'ivyo vyaremwe inyuma kure y'inyenyeri kandi namba umuntu yoshobora kugenda nyaruka ndizeye niko yavuze nk'umuco rero ndiyumvira mbega niki ico ibihumbi 1086 ijana uwo muco ugenda ibirometero amajana 299 n'amajana 337 n'ibice amajana 984 ku musegonda kandi ubishire mu minota 5 biza kuba amamiliyoni y'amamiliyardi angahe y'ibirometero kandi byo gutwara imyaka imiliyoni 120 kugira ngo ushikire uwo mugwi w'inyenyeri kandi rero 120 canke imyaka irenga imiliyoni 150 irenga imiliyoni 150 n'imiliyoni 150 kugaruka kandi bakubise ku kintu kinaka cabazazaniye kandi nyuma yo kuja hariya no kugaruka mushobora gufata ubu imyaka imiliyoni 3 zo kugira urwo rugendo imiliyoni 300 imyaka imiliyoni 300 zo kugenda urugendo kandi igihe ugarutse ku isi ubu uba wagiye gusa imyaka 50 winjira mu bihe bidashira ntaherezo ryavyo kandi kwiyumvira ko Imana yaremye ibyo byose kandi ikabishira ku murutonde kandi yabivuze ko yamanutse kandi yambara umubiri hagati yacu ngo aducungure kandi yashoboye kuduha icubahiro rwose kubwo kuba mu nyonga hiwe hahambaye ko ashobora guhagarara muri iyi si yuzuye ibyaha muri iki gihe canyuma kandi agaragaza ijambo ryiwe ko ari uko kuko afisi inshingano yo kurinda iryo jambo amina ubukuru n'ubugororotsi bw'uwo hambaye afashe ibyo bintu byose mu kiganza ciwe muri abi bihugu ishengero ryanze ijambo ryiwe ubwa mbere rero inyuma yaho ishengero rya riganse kandi rimwita Belzebuli canke impwemumbi niho ryazanwe imbere y'ubutegetsi kubwirya amoko yose atsindwe n'urubanza ubu tubona Yesu muri iki gitondo imbere y'ubu ubutegetsi Pilato umuroma ageragezwa kandi tubona ko iryo shengero rya mwansi ubwa mbere kuko ntibizeye ubutumwa bwiwe kuko ntibari bazi ijambo Yesu yababwiye ati iyaba mwarashoboye kumvira mose mwo kwizeye ijambo ryanje kuko niwe yapfutse ibyanje murabona ngaho hari jambo urya muhanuzi wo umwamaza ku muhanuzi kandi umuhanuzi avuga ijambo ku bw'igihe kije kandi hano ryaragaragajwe kandi yavuze ati muvuga ko muzi Mose kandi ko muri umurongozi wanyu ntimuzi yuko Mose kandi ntimuzi ijambo ryiwe mu yandi majambo yavuze ati ndi jambo ryagaragajwe uwo Mose yavuze ko ryoshoboye kuza kandi munciru rubanza murabona kubw'imigenzo yabo murabona ishengero rimuciru rubanza ubu tumubona rero imbere ya Pilato kandi yemejwe rwose nawe agaragajwe kuri ico gihe canke ishengero kubw'intumwa y'igihe bari baronse uburyo bwo kubona no kwizera ariko baramburwa nka kuki barwanse benshi muri bo bashaka kwizera ibyo ariko imigenzo yabo s'abantu ariko imigenzo yabo rero murabona nka Nikodemu yaje mu ijoro kandi avuga ati mwigisha turazi kuri umwigisha yaje ava ku mana turazi ko waje uva ku mana nta muntu ashobora gukora ibintu ukora shiti imana iri kumwe nawe tu ninde tu yari ko aravuga ishengero abafarisaya barongozi bico gihe turabibazi twaremejwe rwose ko uri wa umuntu kuki batashobora gukora ivyo kubera ukuntu kwabo bakora nshaka ibyo byinjire rwose ibyina kuko aho niho nshaka gushika murabona ukuntu bari bafitaniye ubwa bwabo ntibashobora kubivamwa naho babona kuwo yari Mesi ariko ukuntu bari bifatanije niko tumye baryemera murabitahura ubu nshaka kubabaza uhereye kuri iri koraniro riboneka bangahe batahura ibyo ndiko ndavuga mutarike ibiganza byanyu ni byiza.
Do you understand? Now I want to ask from this visible audience, how many understands what I'm speaking of? Raise your hands. All right. Now, a system.
Ubu idini baragize kandi baratibyarivyo. Kuba hano no munsi kandi turaribona ariko idini ntiribareka ngo baryemere. Murabona sumuntu n'idini. Nkuko nari navuze kuvyerekeye president hejeje kugandagurwa sumuntu kuvyo nzi jewe n'umuntu mwiza ntiyigeze akora ikintu kibi uko ndabiza ariko n'ubutegetsi s'abantu n'ubutegetsi
but it's a system it isn't the people it's a system.
Ibara abayuda yari amadini yabo ayo madini yamuciye urubanza kuko ryo ntibyihanganira ayo madini yabo muratahura ubu ikintu nyene cyafashe kibanza rero niko gutora uyu mwansi w'igihugu umwicanyi ubu ikibazo cega ubutegetsi ku bw'ibyo ubutegetsi bwategerezwa gucura urubanza kubera ko kwica bitegerezwa kuva ku butegetsi ntibari bemerewe gukora ibyo kubera ko bari munsi y'amategeko y'i Roma kandi ntibashobora gukuraho ubuzima uko ariko kose yamara ishengero ryabo rivuga riti dutegerezwa kubikora mbona batashoboye kubikora ibyo Roma itabahaye igihano cy'ibyo bwa mbere ku bw'ibyo byategerezwa kuzanwa imbere y'ubutegetsi rero ubutegetsi bwivanze n'icyo kintu rero asangwa atari ishusho y'uyu munsi simbona icyo ari cyo murabona neza na neza gusa ishengero ryaranse rero ubutegetsi bwarafashe ingingo igihe cyari cyashyitseho igihugu cya bose cyose cyategerezwa kuza ikibazo cyari cyabajijwe ibara ryegereje kurwa igihugu cyose cyari cyamuhakanye nuko bikwegera ishavu ry'imana kandi mbere ishengero ryari ryamwihakanye ibyo bishobora gukwega ishavu ry'imana ku ishengero ariko rero igihugu cyose cyaramwase gikwega ishavu ry'imana kuri bose kandi uyu munsi isi yamwase bikwega urubanza ku isi yose ibihugu byose bizotegerezwa gucibwa urubanza kandi turazi ko ibyo byashyitse mu gihe cy'umujenerale
umuroma hambaye Tito yafashe Yerusalemu kandi rero munyuma gusa barya umwe umwana w'uwundi barya ibishishwa by'ibiti n'ibyatsi byo mu ivu kandi rero Tito yinjira rimwe na rimwe abomora impome z'igisagara kandi amaraso aratemba mu ibarabara nk'uku aho yari kwarabicira hariya kandi bizobuko imbere y'uko Imana igororotse ishobora kureka abantu yatoranije ngo baze munsi y'ikintu nk'icyo hariya hategerezwa kuba imvo nyakuri igororotse amategeko yiwe asaba urubanza rwiwe kandi itegeko ritagira igihano si itegeko asanga ushobora kuvuga ushiraho itegeko hano mu gisagara ni igihano kurengana itara ritukura kandi rero atagihano wobandanya urengana itara ritukura ariko hategerezwa kuba igihano kandi igihano cy'itegeko ry'Imana kubwo kwanka integuro yayo n'urupfu kandi hategerezwa kuba urupfu kubw'ibyo tegerezwa kurihwa turi imbere y'urubanza rusa n'urwo iki gitondo isi yose urubanza amadini yose yansi jambo ndazi ko yumvikana ko nkaze cyane birumvikana ko nkaze cyane kandi nshaka abakozi b'Imana bariko bumviriza abari hano nabo ku mabande kandi bagerageze batahuribu ko gerageza gutuma byumvikana ariko ndashigikiye icyiyumviro cyanjye cyangwa nshyira icyiyumviro cyanjye hano kandi mvuge ko duhagaze uno munsi mu yindi ngoro y'ubucamanza bwa Pilato uravuga uti namba no hagarara harya no muvugiye Yesu Kristo kandi yemwe mbega uri kurakora iki kubimwerekeye ubu icyo ni kindi kintu murabona ntibiraba ingene ishengero rya mwanse no hagarara mu ruhande rwiwe murafisa ko karyo murabona bo baramwanse ubu yakiriwe urubanza uno munsi canke gusa yamaze gucirwa urubanza kandi mu bucamanza kugira uburyo isi yitunganije muco bita ishyirahamwe mpuzamashengero kuko kugira ishyirahamwe mpuzamashengero yo kwisubu kandi mbega bakoze iki batoye ko bazokwiyunga rwose ubwabo nyene hamwe kandi baronka ishyirahamwe mpuzamashengero kandi rishyirahamwe mpuzamashengero ayo mashengero yose gerezwa kuba muri iri shyirahamwe kandi namba utarimwo ntuzokwemererwa no kuvuga ubutumwa ntuzokwemererwa no gusengera abagwaye kandi ishengero ryawe rishobora gukoreshwa ikintu cyose bashaka kurikoresha namba bashaka gushirayo amakaratao canke ibirwanisho canke icyo cyose bashaka gukora nta burenganzira urifise ko muri ivyo byose uri mu ishyirahamwe mpuzamashengero canke ushaka kuribamwo kandi ubwo nibwo buryo bwo gukora bwamaze gushinga imizi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo bishitsi byanditswe ku kadomo bishitsi by'umwami yambwiye mu 1933 murabona kandi tubihagazemo muri uyu mwanya muri iki gitondo kandi Yesu Kristo ijambo ari mu bucamanza uyu munsi nk'uko yari mu kubambwa kandi ubari mu biganza byacu ari mu biganza by'isi ijambo ryaragaragajwe neza na neza mu isi yose murabona kandi ahagaze mu bucamanza amadini yose yaramwanze kandi ubu yaciriwe urubanza nk'umu mwishyirahamwe mpuzamashengero kandi baramwanze ubugira kandi batora nk'uko babikoze rero murabona ibidukikije muri kahise bigenda bikurikirana ubwabyo kubera ko ibidukikije birabandanya uko byamye ibiti birabandanya bikura ibyatsi birakura n'amashurwe n'isi irazunguruka nk'uko yanyizunguruka n'ibidukikije kandi ibidukikije by'igihe byose birarondoka bugira kandi byisubiriza kurondoka ishusho y'ico ibidukikije byari imbere kandi uno munsi dusanga ubwacu nyene ubugira kandi duhagaze muri ico kibanza nyene rero Yesu yari jambo wera Yohani gice cyambere twese turizera ibyo yari jambo kandi kubera yari jambo ndasabye mu byumve yari jambo kandi yategerezwa kurwanya uko gukora kandi ntibamwanse kubera ibitangaza byiwe ntibamwanse bavuze yavuze ati ninde yoshobora kunyagiriza kandi n'igihe kibi yakoze umugore mutoye niko yavuze hari kibi yakoze atari ugukiza abarwaye bavuze bati ntimuncire urubanza kubw'ibi bintu murabona tumucire urubanza kuko we ari umuntu akigira ubwiwimana kandi byanditswe byabonyene bivuga ko yobaye imana muri Yesaya umuhanuza hambaye yanditse ibitabo 66 bya Yesaya kandi atangurana ubwa mbere nko mu itanguriro no hagati y'igitabo haza Yohana umubatizi kandi giheza mu nganji y'imyaka 1000 kandi hari ibitabo 66 muri Bibiliya nkuko hari bice 66 byo muri Yesaya biratangaje ingene bimeze uko uyu Yesaya gata 9 ku murongo wa 6 avuga ati kuko umwana tuvuke duha umwana w'umuhungu kandi zina ryiwe yitwa umujana mu mukama wa mahoro imana y'ubushobozi data watwesa horaho igitangaza kandi imigenzo y'ubuhumyi canke gukora kwabantu ibyashobora kubona ko yari imana kubwaba hanuzi babo bwite mu bijambo ry'imana rituruka ko yavuga ko yobaye imana mbega uburyo bwo gukora ugukora kw'impumyi kubyibyo banzi cyambo kandi batora umwicanye mu gishingo ciwe Baraba kandi uno munsi cyambo ryabaye byo uyu munsi ryaremejwe ryagizwe rizima ryarerekanywe kwa ukuri kandi mu minsi ya nyuma nk'uko Yesu yavuze ati nk'uko byari mu minsi ya Sodomu n'ibindi bindi niko bizoba mu minsi yo kugaruka k'umwana w'umuntu Imana nyene ubwayo ariwe yari ijambo avuga n'ibyoshitse igihe cya nyuma n'imico yobonetse mu gihe cy'akagoroba n'ingene uwo maraki kane yorungitse ibi bintu kandi akabigaragaza kandi byashikanye abantu aho gufata ingingo kandi amashengero yarabyihakanye none nigika amashengero yifuje umwicanyi w'ijambo umwe afata runaka namba urwo rutonde runyuranije n'ijambo rero rubari urwicanyi rw'ijambo kandi bifuje umugenzo w'idini mu gishingo cy'ijambo ry'ukuri rigaragazwa kandi ryemezwa ko ari imana hagati mu bantu kubwo ubumenyi biciye mu ifoto umuco umumarayika w'uhoraho umwe nyene irya nkingi y'umuriro urya nyene yabaye ku isi muma mu mubiri wa Yesu Kristo yaraje mu bantu biwe mu minsi iherezo aho ubumenyi bya fashi foto yawo ishengero ryarabonye ibikorwa byawo yaragaragaje ukuri kwamye kwamabande yaragaragaje ukuri kwamye kubw'amabande n'ibintu byose ahantu hose ku isi kandi yikorera igikorwa ubwayo kandi naho biri uko muri ibyo byose amahuriro yabo yipfutse inama y'amashengero kugira ngo icire ku iteka ukuri yipfutse umwicamye yo kugara cankaga hagari kacanke akugara kandi izobikora bazohagarika ikintu nk'icyo kandi inama y'amashengero izotegerezwa kubikora ngica ikimenyetso cyaca gikoko anti Kristo arwanya ijambo ariryo Kristo ariko si intuze zabo biyumvira yuko ari imigenzo biyumvira yuko imigenzo yabo iva ku mana murabona ariko ntizohagararana n'ijambo kandi n'imana ntiyemeza ko yoba ari mwiza Yesu yahagararanye n'ijambo ntiyahagararanye n'inama zabo ariko yahagararanye n'ijambo kandi ijambo ryemeje uko we yari imana kandi ryemeza uyu munsi ko ari imana kuko ribayeho ubuzima bumwe nyene rikora muri twebwe cyo kimwe nk'uko ryakoze hariya kera kandi ryari ryarahanuwe kubw'ibyo bakora iki bemera ikintu ki baramaze kwemera uko gukora nyene kuzobibamba kandi ukubamba abatagira amadini begamiye kuregereje ibyo nibyo rero ibyo ntibishushanye n'ibyanditswe bijanye n'ibyanditswe kandi bakoze igishushanyo cyaca gikoko kungira hamwe amadini yose muri rimwe ry'abaporoti gukora ikimenyetso cyaca gikoko igishushanyo cyaca gikoko bijanye n'ibyashyiriwe Yohana 13:8 kandi bakoze igishushanyo cyaca gikoko igikoko ni Roma twese ibyo turabiza ariko igihe cyose cyamye ari Roma bose mbega yoshobora kuba gute Uburusiya mu gihe Bibiliya ivuga Roma murabona abantu babibona gusa uko bitari murabona mbega coba ikindi kintu gute mu gihe byavuzwe ko bitegerezwa kuba bivuye i Roma subira kuri Daniel ubugira kandi icuma nibumba kubirenge byiwe icuma ntikigeze kireka kuva ku mavi gushika hasi kandi umuntu wese aratse yuko ubwo Burusi yabutigeze bumenye ivyo yari Roma igisato gitukura yari Roma yamye ari Roma kandi ico cuma ntikigeze gihinduka ku kintu na kimwe kindi kuva Roma ku kindi ntukinaka kindi yamye ari Roma kandi gikoko ni Roma kandi yo Roma yari ifise ugukora kwayo kw'idini rifise umutwe wayo woyishe cyangwa uruguma rwoyishe ryamwishe mu mutwe wiwe ariko yasubiye kubaho kabugira kandi ava muri Roma ya gipagana aja muri Roma ya gipapa kandi ubu bariko barakora igishushanyo cacu muri ca gikoko caje kivuye mu byashyizwe Yohana 13 mbega mwabibonye iki gihugu gitigiri cacu ni 13 kandi kiboneka simvutse yuko ibyari ibi ni biratangaje naho byotegerejwe kuboneka mu bitigiri ibi birabajanye neza ni byanditswe iki gihugu tugisanga mu gice cya 13 kibyahishuriwe Yohana ibi bikoko byose biza bivuye mu mazi ari byo gihugu n'ubwinshi bw'abantu Bibiliya yavuze ariko iki gikoko gitoya cyaje kiva mu isi ahantu hatagira abantu yamara yari umwagazi w'intama ukwidegembya ko gusenga rero cavuga nk'igisato ciyunze ubwacu n'inkomezi kandi cakora ibyo kirya gisato cakora byose imbere yacu neza na neza rero ngibyo bitegerezwa nyene kubuko nta bundi buryo kubivamwo kandi natwe turi ngaho no munsi dukora ishira hamwe idini ntidushobora kurindira gushika hamwe gushira hamwe twaragaragaje gukora ku buryo bwose bahindura bahinduka abaruteriano kandi ntitwashoboye kubikora kugerageza guhindura bose ngo baba babatiste ntitwabishoboye bose bahinduka ba metodiste cyanke bose babe abapentekoti ntibabishoboye kubikora rero kugira ngo bakore ibigihe ni gito cyane bakoze inama umutwe igishushanyo cya cya gikoko icyo nico bakoze neza na neza none ni giki ukubambwa ku ijambo kandi kuri hafi kuri mu rubanza kandi kuzoja vuba mu ikoraniro murabi ijambo ryagaragaye riva mu madini ryagaragaye ijambo ntiritandukanye n'idini iki ni giki nubuhe buryo bwo gukora ni ikigenda juru kuri Roma mbega Bibiliya ivuga yuko byobaye icyo yego mugenzi byahishuriwe Yohana 17 babonye Roma yihagurutsa mu buryo bwo gukora ku idini katolika kumugore umugore ishengera iminsi yose rigereranya umugore irigereranya ishengero kuko umugeni wa Kristo n'umugeni Eva yari we yaguye niwe azocungurwa kandi ishengero ni giki n'umugore yacunguwe kandi uyu mugore yicaye ku gikoko gifise imitwe ndwi kandi turazi ibyerekeye ya misozi ndwi n'ibindi nk'uko Bibiliya yavuze ko byobaye nta kosa ririmo nta mahirwa hari y'ikosa murabona kandi mumenye rero turabona yuko yari nyina w'abamaraya murabona rero nyina n'umukobwa biyunze hamwe kandi mu rugenzi aho igihe kimwe umukobwa yahunze nyina kugira ngo agerageze kubaho mu bugororotsi kuko nyina wiwe yari umuntu wo hasi cyane kandi w'ingeso mbi z'ubutisonera gushikaho umukobwa wiwe yangara aha ariko ubu kuva atanguye gukura gatoyiwe rero yakoze ibintu bibi ubwiwe yabonye nyina wiwe yiyumvira yuko nyina yari ameze neza rero yatanguje ishira hamwe bwiwe murabona neza na neza ubumwe bw'amadini igiporoti bishitsa neza na neza icyo ivyanditswe byavuze mu byashyiriwe Yohana 17 abo bose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama barabiwe umwe cyangwa uwundi n'igikoko cyangwa igishushanyo cya cya gikoko Bibiliya niko ivuga kandi Yesu yaravuze kuri ibi atari nk'umukomunista ariko muri Matayo igice cya 24 guhera ku murongo wa 21 gushika ku 26 yaravuze bitaraba yuko iyo mpemu iri muri ubu buryo bwo gukora izoba imeze rwose cyane nk'ikintu nyacyo gushikaho yojimije watoranijwe nyawe namba byari gushoboka abatoranijwe aba mazina yashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'itanguriro ry'isi kandi tuvugishije ukuri yarababoshe cyane gushitsa aho yavutse yuko ata gabanije ico gikorwa ku bwabo ntihobaho n'umwe ya yambaye umubiri yocunguwe ku isi kandi dufise gusa ubuni uwa 60 n'umwaka 64 sibyo kandi nibaza yuko basaba nk'imyaka 17 yavuye muri ibyo rero bijanye ni kiranga minsi kandi turi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana 964 bizokora ivyo nibiki imyaka 36 isigaye yo gushika ku kinjana cha 21 kandi buri myaka 2000 si yaba ishitse ku iherezo z'uburyo bwo gukora ku isi uburyo bwo gukora kwa madini ku iherezo ry'uburyo bwo gukora kwa kandi imana yategerezwa kuja hagati yarabikoze mu minsi ya Noa imyaka 2000 ya mbere imyaka 2000 ya kabiri uburyo bwo gukora bwasubiyaho igisomwa cacu cyahagarariye muri iki gitondo kandi yarungitse ubugira kandi jambo ryayo yarungitse jambo ryayo mu muvugishwa mu gihe cya Noa umuvugishwa Noa kandi abantu bararyanse bakunda uburyo bwabo bwo gukora yarungitse jambo ryayo kandi mu gihe cya Yesu jambo ryaragaragajwe mu kunengesera abantu bararyanse kandi ubu turi mu 1964 hasigaye imyaka 36 imbere yuko imyaka 2000 bindi kandi jambo ryaranzanywe hariya kandi uburyo bwo gukora kwabo para ryanse twegeranye gute hoshobora kuba ari kera gusumba uko twovyibaza murabona yuko igihe icyo ari cyo cyose bishobora gushika nkumbure byaramaze gushika kuko twese turazi nk'uko navuze kubuyingi heze turi ngaha izina rya nyuma rishobora kwandikwa muri kirya gitabu bibaye uko nta wundi asubira kwinjira isi zobandanya igenda nyene nk'uko byari bimeze ariko ishengero ryashizwe weko ikimenyetso murabona ubu mu gihe tubandanya ngaha amazina yabo ubu ntazohenda abo amazina yabo yanditswemo ni giki ritegerezwa kuba ari dini murabona kandi mwiyumvire gusa kuba umunywanyi w'idini muri ubwo buryo bwo gukora icyo mukora ni giki rero ni hehe mwabikoze mwugaraniwe hanze murabona muva mu ijambo mwinjira mwishira hamwe ryabicanye ribashira kure bigira ishusho ryo kuba Imana ariko igahakana ubushobozi bwayo n'ikimenyetso cya gikoko neza na neza murabona n'igikoko hariya icyo yakoze kandi ngiki igishushanyo ikintu kimeze cyo kimwe kandi igikoko cyari kinini rwose kirya cyashizeho ririya shengero ryo ku isi yose rihambaye inikaya murabona ku buryo bashikanye isi yose muri ibyo kuri iryo huriro rimwe kandi biyumvira yuko byari ibintu bihambaye cyane ku buryo atanumwe yoshobora kubarwanya niko bibiriye ivuga gushitsaho bakoze igishushanyo cy'icyo gikoko maze bakazana abaporoti bose mu nama y'amashengero ibyo bikaba byarakoze iryo huriro ku buryo atanu woshoboye kukwiyumvira ko nk'umukristo cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kiretse ubaye umwe mu bagize iyo nteguro aho niho hari ubudasa hagati y'igishushanyo cya gikoko n'ugushyirwa ko kw'ikimenyetso cy'Imana Imana ishyira ko ikimenyetso ijambo ryayo murizera ko ijambo ari ikimenyetso rero muvuga muti ibyo ni ibyo gamwene data Branham yego mugenzi rero ndazi ko mwebwe abanyabanyesa bato canke abadivantiste b'umunsi w'indwi muvuga muti kubahiriza umunsi w'isabato ariko ibyo si ibyo si ukugira ngo ndababwire nabi ariko ibyo si byanditswe atagukekeranya abanyefeso 4:30 havuga ngo ntimukababaze mwe mugera w'imana yabashyiriweho kuba ikimenyetso gushyitsa ku munsi wo gucungurwa kwanyu murabona rero mwe mugera n'ijambo imana si zitatu n'imana imwe nyene mu gukora gutatu ibikorwa bitatu imana data kuvyagezwe imana umwana mu bantu n'imana mwe mugera nk'uko muyita imana imwe nyene mu gukora kwa mwe mugera imana data yari ijambo imana umwana yari ijambo n'imana Mwemu yera ni jambo murabona gusa nibikorwa bitatu kandi ku kandi mwemu yera abashira ku ikimenyetso kubwivyo rero mushirwako ikimenyetso ni jambo rero muravuga muti emwe nashizwe ku ikimenyetso na rero aho kirigaragaza murabona kiremeza Nushobora kuba uri mu ihuriro rinaka ngo ushirwe ku ikimenyetso n'iryo huriro hamwe n'ijambo murabona kuko nibihushane kimwe ku kindi ntavyo mushobora gukora nivyo rero turabona yuko ukuntu ibintu bikogwa muri ico gikoresho kinini ukuntu ibintu bikogwa muri ico gikoresho kinini nuku ico gikoresho gifise imodoka gifise ivyuma bita pisto ama valve ama karbirateri n'ibindi ivyo ni ivyuma bikora mu kugendesha imodoka nari nipfuje kubwira ikintu kimwe ishengero aha nyene nibutse murabona ivyo nivyo ndiyumvira ko twegereje rwose iherezo ngiye kuvuga ikintu kimwe ubu murabona ibikorwa hari abantu benshi rwose bagerageza gusigura ukuntu ibintu bikogwa iyo utabizi murabona ikintu cyonyene mu kandi murazi mwotegerejwe kubimenya ukuntu ibintu bikogwa kurazwi none byari kugenda gute iyo Mose mbega byari kugenda gute iyo kuhagira umuntu umwavuga ati Noa ndashaka ko usigura ukuntu bigenda ngo ubu bwato burerembe bigenda gute ntiyashobora kubisigura ntutegerezwa kumenya ukuntu ibi bintu bikogwa ubushobozi bwavyo gusa murabona ubushobozi nico ushaka kumenya gute rero iyo haza umuntu muri Isirayeli akavuga ati vuga Mose ndashaka gutahura washoboye gute kurema ibikoko n'ijambo ryawe ubwawe yavuze ati si jambo ryanje ni jambo ry'Imana yambariye ngo ndabikore murabona ndandanda vuga nsigurira ingene watumye insazi zitsa kwisi mu gihataziriho izo nsazi nyinshi kwisi murabona Mose ntiyashobora kubisigura ubwiwe ntibikenewe washoboye gute gutuma umuyaga wo mu buserukuze ugaca inzira hagati mu kiyaga gitukura maze twese tukagukurikira ahantu humutse sigura gukora kw'ibyo bintu nubuhe bubu uburyo wakoresheje Mose nibi mbarira ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'iyihe atome warekuye murabona ntabyo yarazi we nawe ntiyarazi ukuntu ibyo bintu bikogwa yarazi ubushobozi gusa kandi iyo niyo nzira sinshobora kukubwira ingene mbayeho sinshobora kukubwira ingene mubaye ariko uriho sinshobora kuvuga ingene umutima wawe n'ingene ibyo urya byinjira bigakora maraso no gufata inkomezi z'ibyo byo kurya maze bikaja mu gice cya gatatu cy'amaraso no kubihindura ubuzima bw'amaraso no kubigarukana muri wewe jewe sinshobora kubisigura ariko birakora murabona birakora birabikora jewe sinshobora kubisigura esinzi ukuntu bikora sinzi ukuntu bikogwa n'ubushobozi rero Mose yashobora kuba yarazi ukuntu bikorwa ariko ntihari aho umuntu n'umwe ho kubitahura kiretse Mose bari bazi yuko bikora kandi ibyo birahagije kubera iki abantu badashobora guhazwa n'ibyo uyu munsi murabona abantu bose ntibashobora kuba ba Mose hariho Mose umwe wenyine bari bazi gusa ko byapfa ku Mana barabonye ko mpava byapfa ku Mana kandi barabandanije kandi bagira neza gushitsaho batangura kubyibaza ko bashaka guhagurutsa uwundi muntu ngo akore ikintu kimwe kimeze cyo akimwe kora data ni kandi bamaze kuronka umuntu yinjiza mu kwigana ku mubiri Imana yahavuye ivuga iti itandukanye ntimwinjire muri urwo rutonde rw'idini murabona egera kure yavyo ngiye kurumira maze yugururisi irarumira murabona ntimuzi ntimutegerezwa kumenya ukuntu bikogwa mumenye gusa ubushobozi ikintu kibisunika kibigira bizima maze murabe ko bidashika ku ntumbero Bibiliya yavuze ko vyoshikiye kuri uyu munsi murabona n'ijambo ubugira kandi kugaruka ku ijambo rero icyo gikoresho kinini kiri ngaho ubu kandi citeguriye gukora akazi ubuhinga bukenewe kugira ngo gikore bwamaze gushirwaho bavuga ngo baramaze kuronka ubuhinga bwo gukora ishirahamwe rigiye kuzozana mahoro ku isi bafise ikintu nk'ishirahamwe mpuzamahanga makungu amakungu yagiye hamwe n'igihe cy'ubumwe mperuka kubyigisha ko vuba ba bariko barishyira hamwe kugira ngo bazane iki isi y'amahoro barabigize mu murwi w'ibihugu bamye babigira kandi nta na rimwe bikunda ntibishobora gukunda ishyira hamwe mpuzamakungu nta kindi atari umupira munini ukozwe mu byo bita kuwacu janwa irya nino n'umuyaga w'inyigisho za buri gihugu uzosambuka kandi usambukire ku kintu cyose ntibishobora gukunda n'inama y'amashengero nayo ntishobora gukunda n'ishyirahamwe rikozwe n'umuntu rihushanye n'integuro cyangwa integuro yabo ihushanye n'ijambo ry'imana kandi ntishobora gukunda babiri boshobora kugendana gute badahuje inama ntushobora kubikora none ni gute ishengero rikristo rishobora rizotegerezwa ku aba bapentekoti abo mu idini ya Assemblies of God n'ayandi madini ahambaye yo mu bwami bw'abapentekoti nayo mu bantu bo muri full gospel ni gute bashobora inyigisho zabo z'ubutumwa bwiza kugira ngo bagendane n'abantu badahuza ku byo bibiliya bishimikira ko no gukira kuva ku mana n'ubushobozi bw'imana na Yesu Kristo babiri boshobora kugendana gute badahuje inama aho rero nicyo twashitswe ko kandi ico nico gikoresho cashizweho ubu bafise ingene ibintu bikorwa ikintu conyene bategerezwa gukora n'ukwinjizamwo satani ngaho afise ubushobozi kugira ngo hashirwe ko ikimenyetso cha gikoko ku ngufu igihe rigoberewe rero ubushobozi bucabukira ibintu bituma rikora biri ngaho baramaze kubironka reka mvuge ikintu kimwe nacho iki gihe cyo kwiyunga kubona amashengero aja hamwe akiyunga aja hamwe n'igihe cyo kwiyunga hagati y'Imana n'umugeni wayo nabyo kandi ndavuga ibi nubashe cyane kandi ntinya nizera yuko umugeni wa Yesu ahamagarwa nizera yuko yashizweho n'ikimenyetso mu bwami bw'Imana nizera yuko ibikenewe byose kugira ngo bikore biri ngaho barindiriye yuko ubushobozi buzomuzamura akava ku isi akinjira mu bwiza mu izamurwa ndabyizera n'umutima wanjye wose ego mugenzi ntituzi ingene izobigenza ariko izobikora we n'ubushobozi ducika gusa ibice by'icyo gikoresho by'umubiri wayo tukigira ubwacu mu ishusho yayo maze tukayibona yiyuzuza natwe mu bikorwa byayo n'impano zayo z'urukundo nk'uko iziduha imbere gatoyi y'amazimano y'ubukwe kandi turarindiriye tubyitegereza ishengero ryabo rinini ritegerezwa kwiyunga ubushobozi bw'iri shengero kuzoba ari ugusubira kuzuza mpemu yera twakoreyemo ku rugero rutoye mu gihe ryabuye ryo kunenge sera ririko riramanuka ngo ryiyunge n'umubiri ariko igihe uwo mutwe n'umubiri byiyunze ubushobozi bwose bwa mpemu yera buzomuzamura neza na neza nk'uko nyine mbere n'abapfuye bapfiriye muri Kristo haraciye imyaka amajana bazosukira mu bwiza bw'ukwera kwiwe maze bagaruke baje mu birere ubushobozi n'impemu yera kandi rero izo nkomezi z'iyi ntwaro bubatse iki gikoresho kinini kizokorera umunsi umwe mu nama yiyunze y'inama mpuzamashengero yo ku isi yose izokoresha ingufu nayo mwibu ariko mwibuke uravuga muti ibyo ntibyaba uzoba wacerewe cyane icyo gihe wewe wamaze kwinjirwamo ubishaka utabishaka wamaze kuba hariya murabona witegereze umaze kugira iyo mpemu muri wewe mu gihe aho aho imiyaga ya mpemu izova mu buseruko uburengero n'ubumanuko yingingira abantu kuva muri icyo kintu kandi yereka abantu nico gituma ntashigikiye na gato uko gukora kw'amadini nasanze ngaho hari ikintu kinaka umwiza nk'uko nabonye abagore ukugene babara n'ukugene bonona mu maso habo narabibabwiye kuwigingu heze naramenye yuko hariho ikintu kinaka kiriko kiraza kuki namye ndwanye ibintu nkivyo sinari ndabitsi ubu ndabitsi kuki namye ndwanye dini nuko ndabibona ubu ari gishushanyo cyaca gikoko murabona sinari byigere ndabivuga gushitsa mu mayinga makeya heze murabona rero inyuma ya politike y'amashengero yakurikira iki inyuma yaho ijambo ryaremejwe byukuri rero raba byahavuye bishika ahantu hategerezwa kuba ico bumvikanye intambuko yabo ikurikira yari intambuko ikurikira y'abaduyuda yari iyihe inyuma yaho ishengero riyiteye umugongo ishengero ryateye umugongo ijambo nta na kimwe bashaka guhurira ko naryo yari impemu mbi ryari rizi ibyiyumviro byo mu mitima yabo yari impemu mbi yamara ryari ijambo ibikorwa yakora byamushingira intahe byerekana uwo yari we nta kintu na kimwe bashaka gusangira naryo hanyuma igikurikira bishika kuri leta kandi iyi ni leta y'ishengero kuko igihugu cyose birabiraba hariho ihanga ry'igipagani ryaganze ihanga risenga ubu ni ikintu cyose n'ugusenga rero bitegerezwa gushika ku idini ryo ku isi yose yo mana we impumyi yoshobora kubona ivyo none impumyi ivuga iki iyo ibonye ibi ibibonye izova mu guhuma ukwayo itegereze ngaho igihe iyi nama y'isi yose ikoranye uyu munsi yitwa Kristo tumugire dute atankeka nta kintu na kimwe bashaka gusangira navyo kubw'ibyo rero hari ikintu kimwe gusa cyo gukora rero neza na neza icyo bakoze icyo gihe bazobibamba atankeka babinumye ntibishobora gusubira kuba ukundi ntibizokwemererwa kubikora inkomezi z'ugusenga kw'amahanga ntikuzobatuma basubira kubikora ukundi nk'iki gikorwa kibandanya ngaha n'ibindi nk'ibyo bizokugarwa rwose ntushobora gukora udahawe igihano kivuye ku cicaro gikuru umukuru w'ishengero murabona igishushanyo cyaca gikoko yo naha tugeze nuko twebwe twarashitse kandi biragaragara by'ukuri yindi ntambwe ni ukumubamba nico kimwe n'ubu bituma abantu bose batifatanya nabo bazotswa kubazoza kuvuga kandi ntibazokwemererwa kuvuga ubutumwa murabona ibyo bibamba bushashi ijambo ry'isezerano ryagaragajwe birarihagarika ntimwemerewe gusubira kubironka ukundi nta bikorane byo gukira indwara ukundi nta gusubira gusengera abarwayi ukundi oya mugenzi ntushobora kubikora oya nta bindi nk'ibyo ya mugenzi muzoca mu nama y'amashengero atari uko ntabyo uzoronka na gatoya rero murashobora kubona igituma ndwanya idini kuko ari igishushanyo cyaca gikoko roma n'umutwe wacyo uwa mbere ibyo n'ukuri kutagabanije kandi ituma bagifata mu kwifatanya nabo bakobwa icyo n'igishushanyo nyina yakoze nk'uko nyine mbega roma yabereye idini hehe ubwa mbere idini rya mbere ryitunganirije mu isi ryari irihe katolika y'i roma nimba hari umuntu n'umwe afise ijambo rivuga ko atari uko narisohore gusa ndaryumve ntarindi ngaha idini rya mbere ishengero rya mbere ryigeze kwihindura idini hari inikaya i roma ego mugenzi kandi ibyo nibyo bakoze neza na neza mbega none riteri yakoze ikinyuma y'urupfu rwiwe bakoze nk'ibyo bakoze inikaya i roma bakoze ikinyuma ya Wesley bakoze ikinyuma y'izo ntambuko zose zabaye bakoze cyo kimwe bakoze abakobwa bamaraya neza na neza mu buryo bukwiriye nk'uko kurya nyene tubona ngaha yuko nari mfise ibyanditswe bikeye ibyanditse ngaha nkumbure nari nkwiriye kubireka ariko kandi murabe bari bafise amadini y'ishengero afise urutonde rumwe cyo kimwe uyu munsi ikintu cyonyine bakeneye ni inkomezi zabyo ikintu kinaka gusa cyo kubiha ingufu kandi bigeze kuri na nkana ubwo nyine ishengero katolika n'amashengero y'abaporoti azocika abagenzi ibyo narabibabwiye kuva kuva kera muri iyi myaka mirongo itatu irenga iheze bazokwiyunga kandi murabona neza na neza ibyo bariko barakora ubu a abaporoti ntibazokwigera bahinduka abakatolika ariko bazoja hamwe nka bene si kimenyetso cya cya gikoko gisa na cya gikoko ni nko muri ubwo buryo nyene urya nyina eva yanduje isi yose irashitse kurashitsa ku rupfu rw'umubiri nyina eva umviriza nyina eva ubwoko bwose bw'abantu kubw'umuntu urupfu rw'umubiri gute ubwo kwanka ijambo akemera ikintu kijya gusa naryo yazanye urupfu rw'umubiri kuko yataye ijambo ry'ukuri kandi akizera ijambo ryose ry'ukuri kiretse akantu gato gusa ukudahuza gusa n'ijambo ryose ry'imana byazanye indwara y'umutima yose urupfu rwose n'ibintu byose byigeze kuba ku isi eva yarabikoze nyina w'urupfu ubu murabona iyo turiko turaca nyina w'urupfu mwitegereze yahakanye gusa ijambo yavuze ati Imana yaravuze Satani yaravuze ati nibyo Imana yaravuze nibyo Imana yaravuze nibyo Imana yaravuze ego ivyo nibyo mu buryo bumwe ivyo nivyo ariko murabona ivyo ivyo si byose murabona muzokuguruka amaso muzoba ariko Imana yaravuze ivyo birakwiyija ijambo murabona vyatanguye no gutahura nabi gato gusa ijambo kandi ico kimwe biriko bihera nkuko nyene itegereza umukobwa n'uruvyaro rwa nyina na se kubwo gufatana ngaho rero ikintu gitangaje ari ku rupfu rw'umubiri urupfu rw'umubiri ni ubumwe bwa nyina Eva na Satani bombi kubwo guhakana ijambo ry'Imana bari yunze maze binjiza urupfu rw'urupfu we urupfu n'ikintu cavuye ku buryo bwa Satani na Eva bombi Eva yari afise ijambo Satani arwanya ijambo kandi murabe hafi bice mirongo icyenda n'icyenda n'ijana mirongo icyenda n'icyenda byaryo Satani yaremeye ko byari byo byage byegereje cyane niko Bibiliya yavuze mu minsi y'iherezo ku buryo byokimije n'abatoranijwe yaba byoshoboka murabe ingene byinjira ingene byamye ingene bihera nk'uko nyene ufatana kuko kizera ijambo ryose ry'Imana rinengesereye murabitahura ibyo nibyo byazanye urupfu no gufatanya ukutizera n'ijambo ukutizera gatoyi gusa agace karyo gatoyi cyane gatoya gatoya cyane rwose ikijana cya rimwe ku ijana ariko bitegerezwa kuba ijana ku ijana nibyo gusa
is uniting unbelief with the word unbelief just a little bitty part of it little bitty teeny bit 101% but it must be 100% that's all notice
itegereza umukobwa w'Imana ishengero umugeni nawe n'urubyaro rw'Imana n'ijambo bifatanye
Mhemu
yera yiyunga n'umuntu w'umubiri yabyaye umwana w'Imana urubyaro rw'umugororotsi bw'Imana kandi mu minsi y'iherezo nk'uko tubibwirwa nk'uko byari mu gihe cya Sodomu umugeni azokoranirizwa hamwe n'ijambo ry'Imana ryagaragaye mu mubiri Mhemu yera bashirako ikimenyetso mu mana yongera ashira ikimenyetso kukutizera hanze nyuma nuko nabipfutse yaba ubuzima bwa Beethoven bwari muri mwebwe mwobayeho nka Beethoven iyaba ubuzima bwa Hitler bwari muri mwebwe mwobayeho nka Hitler kandi ubuzima bwa Kristo nibwaba muri mwebwe muzobaho nka Kristo mukora ibikorwa bya Kristo kandi nuko bizogenda iyaba Kristo yabaho uyu munsi yokoze neza na neza iki jambo rivuga ko yokoze uyu munsi kandi jambo ryapfutse yuko we ni wa wunde cy'uyu munsi no mu bihe bidashira kuki iyi si y'ikinye dini y'impumyi idashobora kubona igihe tubayemo murabona
by taking dogmas instead of the word.
Eva yatsanya urupfu rwose rwo mu mubiri mu kunengesera kwinjiza ubuhumbyi bumwe bwa Satani mu ijambo. Kandi nicyo kintu nyene cyashikije ishengero ni Kayiroma mu gufata imigenzo mu gishingo cy'ijambo. Nicyo kimwe muri Methodiste Baptiste Presbyterian uko umuco ugenda urasa muri buri kiriya gihe maze bakawutera umugongo. Nicyo gituma bari Luteriano bapfuye igihe Wesley yahaguruka byari mu kindi gihe ijambo ryaragara kandi bategerezwa kuryemera cyanke bagapfa. Nicyo gituma Pentecoste bariko barapfubu kuko igihe kirashitse ijambo ryaragaragajwe igihe cy'inkukuma igihe cyo kwijambo rigaragara gusubiza ukwizera kwa base ku bantu bubugira kandi baracanye cyane baravyanka kandi nta kindi baratari urupfu rwo muri mpemu. Igihe cyose umubiri w'Imana uri hamwe nk'uko umugeni wiwe ari umwe we na Kristo bombi n'ugukora kwa mpemu mu mubiri w'ishengero nk'uko yakoze mu mubiri wa Yesu Kristo kuko ari igice cy'umubiri wiwe si bibiri ariko n'umwe bo n'umwe kandi mpemu yera yari muri Kristo wiwe ari mu mugeni wiwe mu mubiri wiwe ubafataniriza hamwe n'ijambo ryose kandi Imana nzimiri muri byo ibwavyo ibigaragaza. Kandi Antikristo avuga ati yo nizeye Kristo nditseye ubutumwa bwiza nditseye ibi bintu ariko urazi ngivyo ariko urabizi iminsi ibitangaza yaraheze ntabihari nk'ibyo murabona nk'ibyo yo sinizera ko mutegerezwa kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo ariko Bibiliya ivuga ko utegerezwa ubu nshaka umunyatheolojia ahakana ibyo murabona bitegerezwa muravuga muti yemwe umubatizo ntushiraho itandukaniro na rimwe yemwe rero kubera iki icyanditswe kubera iki byagize itandukaniro kuri Pawulo kuko ibyagize itandukaniro ku bandi bose muri bo murashobora kubatizwa cyangwa Bibiliya ivuga iti ufise izina ryo kuba muzima n'iryo gupfa kuko ntarindi izina mwahawe munsi y'ijuru kuko uvugira ubutumwa muri byo usengera muri byo ikintu cyose kindi ariko igihe ujaho kubatiriza ujyanka murabona nabyiye umuntu yundi munsi navuze nti mbega iyo umuntu yavuze ati ntibizana itandukaniro nari toya navuze nti iyo umuntu aje kuri wewe kandi akavuga ko yabatijwe mu izina ry'ishugwe rya Habasareti irisi ryo mu kiyaya n'ikinyenyeri gica ibibatsi mu gaturuturu woshobora kuvuga ko ari byo navuze ati oya mugenzi navuze nti woshobora gusubira kumubatiza yego navuze nti wo mubatiza mu buryo ki yavuze ati mu izina rya atumana na mpemu yera navuze nti nibyiza ubukoze neza na neza ushitse nimba wita ibyo amazina ukora ikintu nyene yakoze igihe yavuga ati ishugwe rya Habasareti risi ryo mu kiyaya ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kubera iki icyubahiro kandi data umwana na mpemu yera n'ibyubahiro murabona yavuze ati ariko Yesu yavuze mubatize mu izina navuze nti ibyo nivyo yashaka ko mukora neza na neza ariko nibiki nini ntiyavuze vuga yo majambo mubatiza mu izina izina yo mana we navuze nti data umwana na mpemu yera nibyubahira izina rya data umwana izina rya data umwana na mpemu yera murabona navuze nti mbega Petero yavuze ko ryari byo beka bandi bo muri bo bavuze ko ryari iryo murabona ni irihe umwami Yesu Kristo ni izina rya data umwana na mpemu yera wafise nk'abantu ibihumbi bitatu bemeye gusubira kubatizwa ubu murabona ni byiza ariko ni byiza Pawulo yavuze ati naho yoba umumarayika avuye mu ijuru Pawulo yabwiye abo bantu batari mu izina rya Yesu Kristo ibyakozwe n'intumwa 19:5 yuko kugira ngo baronke uwo mpemu yera bategerezwa kuza naho bariko barasemerera kandi bashima Imana kandi bakora ibintu bihambaye yavutse yuko bategerezwa gusubira inyuma kandi bagasubira kubatizwa kugira kandi mu izina rya Yesu Kristo. Inyuma yaho Yohana umubatizi yari yamaze kubatiza bategerezwa kugaruka bagasubira kubatizwa kandi yavutse mu Bagalatiya 1:8 atariko naho yoba ari twebwe cyangwa umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye arakavumwa ego mugenzi rero dutegerezwa kuguma neza na neza hamwe n'iryo jambo ryose ryayo murabona murabe yo ntugira agasembwa namba ntugira ugukekeranya namba namba hari kintu cyo gukekeranya muri wewe cyo bavyinze ubishize ku murongo ubu nturindire uri ya mwanya igihe kiragiye nturindire gushika ufashe ikimenyetso imbere cyane ntuzosubira kukibona narimwe uzobimpumyi yahumishijwe yahumishije Isirayeli kuburyo ategerezwa kugaragaza ijambo ryiwe ariko arakora cyo kimwe ku banyamahanga kuko ngaha ngaha bariko baragenda neza na neza muri cyo nkuko bakoze imbere murabe Eva yaranse kandi atakaza uburenganzira bwiwe amaze kubona ijambo rigaragajwe n'Imana icyo yari yakoze Eva yaranse kandi atakaza uburenganzira bwiwe ikintu kimwe bakoze inikayiroma kandi ikintu kimwe bari ko barakora ubu munama y'amashengero nyene neza na neza bene data hariho kuva mu itanguriro gushika mu byahishuriwe Yohani ikintu kimwe ibyo nibyo Isirayeli yakoze ibyo nibyo Pilato yakoze ibyo nibyo bintu byose yakoze iminsi yose kuva kuri Epfa gushika ubu ikintu kimwe baranse ijambo ryagaragajwe mu gishingo cyaryo bafata imigenzi ibyo bizana urupfu urupfu rwa mpemu abapfuye ibyo jambo riracigishwa abapfuye neza na neza ntibitsoba muri yanganje y'imyaka igihumbi rero murabona ba baramaze kubigisha nkumbure bariko barabyumva ubunyene murabona abahungu ba Kayini bo bari urubyaro rwo kutizera ijambo abahungu ba Kayini baratitura ubutumwa bwo buvugishwa Noa murabona ibyo hamwe n'ijambo ry'Imana yari yazanye urubanza rwavuzwe kandi yari afite ibimenyetso biboneka ibimenyetso byagaragajwe yuko igihe cegereje kandi abahungu ba Kayini bara barabicokora rero niko bakora ubu nibyo bakoze mu gihe cya Yesu niko bakoze mu bihe byose niko byanye barabicokora kandi bakabikekeza yavuze ati mu minsi ya nyuma hazoza bacokoranyi bavuga bati nta budasa buhari mu gihe kuva badata basinziriye murabona
of Jewish people
ni kwabana bo mu rwanizi bakora mu buryo bwabo bwo gukora bw'amadini kwijambo byagaragajwe mu gihe cha Yesu Kristo murabe uburyo bwo gukora bw'amadini bw'abayuda mushiki wacu roza abayuda bashoboye kuba barabimenye gusumba ariko uburyo bwabo bwo gukora bwatumye banka kandi bacokora ijambo ry'Imana ivyo bavuga yuko bizeye ryaragaragajwe nta jambo na rimwe ryahumishije inzira bakoze cyo kimwe kimwe n'ibyo bakora muri iki gihe uburyo bwo gukora bw'amadini muri iyi mashini nini yabashyizeho ubu izoko ibizokora atankeka baranze amasezerano y'igihe cy'iherezo hamwe n'ubutumwa bw'igihe cy'iherezo n'ikimenyetso cy'igihe cy'iherezo ibintu byose by'igihe cy'iherezo byobaye nk'uko Imana yabipfutse bitaraba ijambo kwijambo biri kwibande nibande asa canke ico bokora cyose ntibazigera bahagarika buriya butumwa murabona bazobandanya uko nyene murabona bwamaze gusohoka bwarafashwe kwibande bwaragiye murabona ntiboshobora na rimwe n'ijambo ry'iherezo ubunyene nku bwaragaragajwe kandi burerekanwa rwose kandi burasubira kandi n'ibimenyetso n'ibitangaza mu bikorwa by'ubwenge bw'umwana w'umuntu mu nkomezi mu bumenyi mwishengero n'Imana ubwayo bwarerekanywe yuko icari igihe icho ari gihe mu ijambo nibimenyetso nibitangaza ubutumwa bwemejwe n'Imana muri mwebwe mu bimenyetso nibitangaza by'igihe ubutumwa yuko Yesu Kristo atapfuye ariko ari muzima nyene wa wundi nkuko yamye no kuru kuburungika hariya kandi bushita neza na neza Maraki kane n'ibindi byanditswe byose Yesu yavuze ko byobaye mu gihe cya nyuma yuko bwashikijwe bwose mu buryo bw'ubumenyi ku isi kandi binyamakuru vyagize ibicapo bininiya vy'imizingi vy'umuco vyari vyaravuzwe bitaraba ngaha abamarayika b'Imana bari bamanutse yuko batazi na kimwe kuri ivyo kandi ahantu hose mu mihingo yose vyaragaragajwe mw'isi yose igikurikira n'ukubambwa turahanganye nk'uko Yesu yavuze rero mbega ndavuga iki unkize data iyi saha ariko ya ukugomba kwawe kube murabona ukugomba kwawe kube ku isi nk'uko biri no mu ijuru ivyo ni vyishengero rivuga iki gihe bivuye ku mutima bivuge bivuye ku mutima jewe nifatanya n'ikintu oya mwami oya ukugomba kwawe kube nk'uko biri no mu ijuru murabe inyuma y'ijambo ryasezeranywe y'igihe ryaragaragajwe ryaranse bakoze bimwe muri iki gihe kandi rero niko ndegereza kurangiza ubu nk'uko yaje rero yamenyekanisha ubwiwe neza yuko ari ijambo rero bishitsaho bareberekanaho bategerezwa guhitamo ijambo canke bahitemo ibyo gukora kw'abantu none ibyo boko bazokora ni biki mu kurangiza ari mu biganza by'isi nivyo rero igisomwa canje uyu n'umwanya muremure wo kuba kumushinga ari kubunyene ari kubunyene naratanguye murabona ntimukanguke nariko ndatebura gusa aba igisomwa cyanje kiri ngaha murazi uko nukubaka umushinge ubu turawufise ngaha washizwe ku murongo umwe ngaha reka tubukurikire rimwe na rimwe hanyuma turabe uko bisa tuwushire munsi y'igishiro Yesu ari ku biganza by'abantu ari ku biganza by'ishengero mbega muzogira mutuyu Yesu bita ijambo ryasizwe Kristo bisigura ijambo ryasizwe murabona mbega muzogira mute uyu Yesu Yesu Pilato yavuze ati mbega ndamugire nte mbega mfati yihe ntambuko mbega uyu Yesu bita Kristo noshobora kumugira gute nigikisi yavugirije induru nigikishengero ryavugirije induru ribambe rihagarike ntiturishaka kandi ngiye kubabaza ikintu kinaka murashobora kwibaza icagirije ku minwe ya Oswald muri iki gitondo urya yishe perezida murashobora kwibaza ingene urubanza rwiwe rutsoba nambagaragaye ko ariwe yakoze ibyo murashobora mwoshobora kwiyumvira ko atambabazi yoronka amaraso ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ari ku biganza byiwe muribaza ubucamanza bwo ku rwego rw'igihugu ntibirabi ingene yara anezerewe sinshaka kubikora ivyo ntivyo mutuma ababarirwa na gato azopfa kubera iki afisa amaraso ya perezida ku biganza vyiwe urashobora kubaza uko yiyumva woshobora gushaka ivyo ku biganza vyawe yemwe mbega guta amaraso ya Yesu Kristo rero muriyumvira ko muzoharirwa inyuma yaho yemejwe rwose mbega mugiye kuzobikira gute amaraso yiwe ari ku biganza byanyu uragiriwe n'icaha munyavyaha uzoja huvuye hano mbega ugiye gukora iki inyuma y'igikorane cyo muri iki gitondo muribaza muti yemwe nashaka sinashaka kuba mubi Oswald yashoboye kuvuga ikintu nk'icyo nyene namba ubutungane bw'ubucamanza ntahinyuzwa buzohamagaza ubutungane buzohamagaza nini nicishe imikizo ntanyiganyizwa cy'igihugu igihugu cyose gihanze amaso ubucamanza ntahinyuzwa kandi nta kintu na kimwe gishoboka yoko zica ategerezwa kukiriha nk'ibiraba ingene yo kwisigura ingene vyamutumye vyari canke atambo yaragiye kubiriha uko biri kose namba ubucamanza ntahinyuzwa n'ubutungane bwayo basaba ihadabu mbega angahe muzosanga imbere y'intebe y'imanza mani gihe muje mufisa amaraso ya Yesu Kristo ku biganza byanyu mbega nzogira nte Yesu yitwa Kristo ijambo ryasi izwe mwara mwumvise murazi ko arukuri yaremejwe rwose umwicanyi ushaka idini umwicanyi w'ijambo nk'inzira nkarengane Kristo mwo mubamba mwo kubahuka gukora gutora baraba mwoshobora guhamagara baraba mbega umuntu yo kubahuka gute gukora ivyo uhamagara baraba umwicanyi w'ijambo ha gutora ijambo bwaryo ryo bugingo kandi ari ku biganza byanyu igihe numva umwicanyi wa perezida Kennedy ubu butumwa bwanguye mu mutima nariyumviriye mbega urya muntu azogira ate nta buryo bwo kubivamwo ubu yoshoboye kubyuka muri icyo gihe kandi agatahura ikimurindiriye kandi mugiye kubyuka igihe kimwe hano canke kwibandaho muri hose mugiye kuzobyuka igihe kimwe munyavyaha kandi utahure ko hari amara so kubiganza byawe kandi amaraso y'umwana w'Imana kandi watsinzwe nuko wamwishe ibyaha byawe byamwishe kudizera kwawe ijambo ryiwe kunanigwa kwanyu kubona icemezo ciwe kibabaza mpemu yera kandi mbega mwoshobora gukora iki atari guhagarara imbere y'urubanza rw'Imana muzi kigiye kubashikira ego amaraso ya John Kennedy kubiganza bya Oswald azoba ikintu gitoyi kurusha amaraso ya Yesu Kristo kubiganza byanyi gihe muzohagarara imbere y'Imana mbega uwo Yesu bita Kristo ndamugire gute niko Pilato yapfutse yari yashyize mu biganza byiwe kandi amaraso ya Yesu Kristo yashyizwe mu biganza by'iri koraniro bugira kandi yashyizwe mu biganza by'iki gihugu no ku isi hose aha aya mabande yashyitse n'ibintu byagaragajwe bikongera bikemezwa ni none tuzomugira dutu uwo Yesu yitwa wa wundi nyene cy'umunsi no mu bihe bidashira uyu Yesu tuzomugira dute mwiteguye gufata ikibanza cyanyu mu ruhande rwiwe Pilato no kuri birya bintu nyene Pilato yakoze hasigara ibintu bitatu ushobora kumugirira Pilato yabigejeje byose uko ari bitatu ariko yarabihushije uburyo bitatu mwoshobora kugerageza gukoresha ariko ntibizokwigera bikunda Pilato yagerageje kumwikura mu biganza ariko iyo amaze gushirwa mu biganza byawe aba ari mu biganza byawe Pilato yagerageje uburyo butatu maze arananirwa
Three different ways and failed. We must face the fact.
Utegerezwa guhangana n'uko ari mu biganza byacu twaramubonye mu ijambo ryiwe turamubona yigaragaza ubwiwe turazi yuko ari wa wundi ejo umunsi n'ibihe bidashira sibyo rero sindiko ndabarira gusa iri koraniro riri ngaha muri iki gitondo kuko ndiko ndabarira gusa abantu 600,000 nkumbura ariko ndiko ndabarira abantu 1,000,000 muri iyi bandi zoja ku isi yose murabona ari mu biganza byanyu mu gihugu cy'amabanda hariho hose muri murazi yuko ari ukuri namba atari uko rero muri mpumyi ntimushobora kumubona ntimushobora kubona ijambo ryiwe nk'uko mudashobora kubona Imana mu ijambo kandi ari mu biganza byanyu none mugiye kumugira mute Pilato yagerageje kumwikura ariko dutegerezwa guhangana n'ibintu uko biri Pilato yategerezwa guhangana navyo yarabizi yari yavyumvise rero uravuga uti sinigeze mbona na kimwe muri ibyo waravyumvise uko biri kose uriko uravyumva ubu murabona yashaka ko Yesu akora igitangaza canka akantu kubwenge kubwiwe ariko ntiyari kwara kintu tuntu twubwenge yari kwakora gusa uko Imana yamubariye ngo akore mwarumvise ukwizera kuzanwa no kumva mugira ukwizera maze mukabihunga mukabikura mu biganza byanyu ariko ategerezwa guhangana n'ibiriho uko biri kose yarabikoze natwe niko dutegerezwa guhangana n'ibiriho wewe aragaragara bikwiriye mwiyumvire amaraso y'umuntu mu biganza byanyu umuntu ategerezwa kurara igihe afise amaraso y'uwundi muntu mu biganza byiwe murari nde ubutwari indege avuye mu ndege yariko atwara indege arasutsuma icyuma cyose kuki afisa amaraso y'umuntu kanaka mu biganza byiwe akuma gato kose gashobora gusutsumwa aragasutsumwa iyo apfuye mu ndege maze akazunguruka indege yatsa imoteri iyo moteri maze akaraba ko yashushe kandi akayiha umuvuduko inzira yose kugira ngo arabe ko umuriro wayo uzo namba izoshobora gutuma canke kuzunguruka amababa nayo ni mpemu zikwiriye kugira ngo ipe hasi mwaragendeye benshi muri mwebwe mu ndege canke kwicara hari yamaze indege yose ikanyiganyiga hasi hafi atanga icafise cyose kugira ngo arabe ko hoba hari ikintu na kimwe kitari cyo mu murongo nicaba kiriho izohinda nabi maze ice yanka kugenda ariko arasubira akayisuzuma namba ategerezwa kuguma ngaho mwanya gushitsaho asubiriye kuyisuzuma kandi bamugumije ngaho kandi akanya gatoyi arasubira akayisuzuma ese inge n'ishengero ryotegerejwe kuba ririsuzuma ubugira kandi turindiriye ukuza kwiwe turi maso turindiriye kugenda byiza twosuzuma ijambo atari icyo umuntu kanaka yavuze raba neza yuko mubizi mwebwe ubwanyu nk'imigenderanire mwagiriraniye na Kristo ku giti cyanyu mubisuzume kandi n'ubugira kandi kuki afise amaraso y'umuntu mu biganza byiwe byiza yosuzuma gute ku bijyanye n'umuganga imbere yo kubaga umuntu dufise abaganga bakeye bicaye ngaha muri iki gitondo mwitegereze yuko umuganga icaja gukora imbere yuko aja kubaga umuntu ashaka iradiyo ashaka gusuzuma amaraso ashaka gusuzuma umutima ashaka kuraba nimba hari ibicurane na bike imbere y'uko atanga umuti usinziriza asuzuma igikoresho icyo ari cyo cyose arabiteka cyane rwose kugira ngo arabe ko atamigera iriko akora ikintu icyo ari cyo cyose akongera agasuzuma ubugira kandi kuki afise amaraso y'umuntu mu biganza byiwe ashaka kumenya neza na neza atagutekeranya ko ikintu cyose kimeze neza na neza nyine uko bitegerezwa weho gute munyabyaha wumvise iki ku bijyanye nabyo kugira ngo amaraso y'umuntu mu kiganza cyawe inshingano nk'ubutwari indege kandi wewe arasuzuma umuganga nawe nyine arasuzuma kandi n'ikindi kirenze ko abashakashatsi benshi iyo ufise amaraso y'umuntu mu biganza byawe iyo uzokora iyo umucamanza agiye gusoma ubanza raba ingene asoma ibyo bitabo akongera kandi akongera ku bantu kose gato ku kantu kose gatoyi ashobora kubona imbere y'uko asoma urubanza kuko afise amaraso y'umuntu mu biganza byiwe hategerezwa kuba ikintu kinaka ngaho kugira ngo kibisigure murabona gute ku bijyanye natwe mu gihe tubibona byagaragajwe neza rwose yuko uko yari arejwe uyu munsi ariko akiri kandi ariko azokwama kugeza ibihe bidashira ari ngaha ari mu biganza byacu ari mu biganza byacu ari mu biganza byawe ugiye kumugira ugute mbega uyu Yesu ari we Kristo yasizwe amavuta ndamugire gute ibyo bikora iki umenya gute ko ari we isezerano ry'uyu munsi tubayemo hari ibyanditswe byinshi rwose bivuga uduce twinshi cyane twabyo dutegerezwa gushyitswa utwo duce twa nyuma two kuri uyu munsi w'iherezo hari ibintu byinshi cyane biri ngaha bitegerezwa gushyika kandi ngibi n'ibiki wa Kristo nyine yasizwe amavuta ijambo ryasizwe uzorikoze iki mbega uzorigurisha ku madini rero Pilato yakoze iki Pilato yagerageje kumukaraba ngo amuve mu biganza byiwe mu kuvuga ikintu cya mbere Pilato yakoze mbere Pilato yakoze kwari ukugerageza kumukaraba ngo ave mu biganza byiwe mu kuvuga ati yo ameze neza cyane murabona muravuga muti yo mbega Pilato benshi muri bo baramutsindanishije oya yari mu biganza byiwe yari yarumvise ubutumwa tumwa yari yabonye ijambo kandi we yari mu biganza byiwe kandi niko ari mu biganza byawe nibyo yakoze iki yagerageje kuvuga ati yo emwe ni umwe wa umuntu mwiza nta kindi ndamubonamwo nambi ate ibyo atari inyishu yabeshi uyu munsi yo nta kintu yo nta kintu kitameze neza n'ijambo nibaza ko ari byiza bibiliya ni nziza ariko twitera ishengero idini ryacu ntiribyemezanya naryo murabona murabona hariho umugwi w'abantu bagerageza kumukaraba nta kosa mbona mu ijambo ryari ryiza nta ntumwa mu gihe cyazo ariko tubayeho mu kindi gihe ntitubayeho mu gihe cy'intumwa ku bw'ibyo rero sintegerezwa gukora nk'uko intumwa zakoze sintegerezwa kubatizwa nk'uko zo zabatijwe mbayeho mu kindi gihe sintegerezwa kugira ibintu zari zifise mbayeho mu kindi gihe mwe mugera yari yatanzwe gusa kuri uwo mugwi Abaheburayo 13:8 hamusubiza mu biganza byanyu bugira kandi nta buhungiro yarahagaragajwe yaragaragajwe mu buryo bukwiriye uko yararejo n'uyu munsi niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira nta buhungiro mufise ntimushobora kumuhakana mu kindi gihe kanaka kan Abaheburayo 13:8 hacira kwiteka ibyiyumviro byanyu kandi hamusubiza neza na neza mu biganza byanyu bugira kandi ku bw'ibyo Yesu yari mu biganza ari mu biganza byawe kurya nyene yari mu bya Pilato raba uravuga uti ariko sindabizi rero kubera iki uvyiyumvira Pilato yari umupagano umugore wiwe yari umupagano ari ku Imana mu kubitunganya yarungitse urya mugore hariya hamavuga ati ntihagira ikintu korera uyo muntu w'umugororotsi yavuze ati nabaye nababaye umumusa tankeka hari mu gatondo mu ijoro rya keye kandi amasaha 28 afatwa nk'umunsi nababajwe n'indoto muri iri joro n'indoto ku bw'uyu muntu w'umugororotse ntiyageri ico umugira hama yavuze ati rero nimba bimeze uko ndamukarabye mu biganza byanje ankurikirana ariko ntiyashoboye kubikora nawe ntubishobora igihe wumvise ukuri utegerezwa kukwemera canke ukaguhakana nta bundi buryo ego mugenzi utegerezwa kubikora ukugabishwa kumwami abayuda barasemereye bati reka amaraso yiwe atubeko arabari kuri twebwe twizera abahere ndetse bacu nibicanye nuko amadini yacu akora imbere yuko tumwizera aho rero urabona ubusumba sumbane uyu munsi ariko ibyo byose ntibitegerezwa guhangana n'ibi by'Imana uko biri kose utegerezwa kubikora waba umupagani cyangwa icuri cyose woburi uwutizera umumetodiste umubatiste umupresbiteriano wakazu yazukanye cyangwa ushushe hamwe n'ibyo byose waba utegerezwa guhangana n'ibyo bintu uko biri nyene wabishaka cyangwa utobishaka biri mu biganza byawe nuko biri hariho abagerageza iyindi nzira ya Pilato mu kureka mutwara kuwuku kuwundi Kayisari murabona Pilato yavuze ati rero nimurindira kanya gato sisi sinshaka kugira ico ndabikoze ko sisi n'umuntu w'umukorobotsi sinshaka kugiriranira inabi nawe yondi nditsera ivyo numvise sinigeze ndamubona akora ibi gitangaza ariko hariyo ibishinga ntahe byinshi byiwe ndinditsera n'umuntu agororotse n'umuntu mwiza raba ariko sinshaka kugira ico nobikora ko jewe ubwanje nzonzo gusa nzomukaraba mu biganza byanje n'amazi mwese muranshingira intahego ariko Imana yariko irishingira intaho bwayo nyene yari mu biganza byiwe ubu rero ari mu biganza byawe raba wewe urazi ibyo ndiko ndavuga murabona si mwebwe gusa ariko iyi bande ari mu biganza byanyu mutsokiriki uyu munsi yitwa Yesu yitwa Kristo ni jambo ryasizwe murabona mutsobukora kwiki n'ubutumwa bw'igihe umunsi uri ngaha neza na neza vyemejwe na Bibiliya hamwe n'Imana mutsobikora kwiki gute mugiye guhunga ibi bintu ubu ni gute mugiye kubyisunga ari mu biganza byanyu kandi urubanza rwawo squarter ruzoba ruri hasi kurwanyu wabo mupfuga butumwa cyangwa ari wewe woburi abo bayuda bare baheretsi nabara nabarapi abigisha abantu babagororotse ariko yari mu biganza nk'uko nyene yari ijambo yari amwitwariritse umwitwaririko w'Imana wari ico gihe kandi byarabananiye kubibona ariko abatoranijwe bararibonye nibo bavyizeye ubu twese dutegerezwa guhangana n'ico kintu mu bihe byose niko byari biri mu gihe cya Adamu na Eva kubandanya mu gihe cya Noa no kubandanya mu gihe cya Danieli na Belushaza na Nebukadineza no kubandanya gushika mu gihe cya Kristo gushika mu gihe tubayemo byagumye ari uko nyene ikibanza cy'ijambo cyaragaragaye simigenzo yabo samadini sinyigisho za nemera ariko ikibanza cy'ijambo cyagumye kitemeranya n'ibyo bintu rero ubu biri mu biganza ubu rero abo bagerageza gukurikira inzira ya Pilato kumwiruka ko mu kumurungika mu wundi muntu Pilato yavuze ati ubu murazi nzomwikura ko nzomukaraba mu biganza byanje n'aya mazi rero nzo ntegerezwa kugira icyo ndamugira none nzokora iki nzomurungika mu batware hamwe n'umuse Senyeri ego nibyo bagerageza gukora uyu munsi murabona bamurungitse kwa Pira kwa Kaisari ibyo ntibyamukuye mu minwe ya Pilato ntibyamukuye mu maboko y'uwariwe wese niki cyabaye byamugarutse ko uravuga uti rero jewe no nobikoze no no vyemeye iyo idini ryanje ryo vyemeye idini ryanje riri mu namankuru mpuza amashengero yo ku isi yose yaciriye ku eka ni gute bagiye kuzovyakira bikugaruka ko rimwe na rimwe si vyidini ryawe rivuga ni uvyo yaravyanse rero uzobikora kwiki iryo ni ryo jambo rikurikira urabona ibyo ntibikura mu maboko yawe we yaragaragajwe bikwiye yerekanywe bikwiye ijambo ry'iki gihe ivyasezeranywe muri iki gihe ntabwo ari isezerano ryo mu gihe cya Ruteri iryo ryari iry'ico gihe iryo ryari ijambo ryo mu gihe cy'abaza n'impinduka nk'uko mwebwe mwese bumvise imituragarondwi igihe umwanya w'abazanye impinduka wari waheze ikinyabugingo casa n'umuntu amadini yakoze ariko iyo ni shusho y'inkukuma ikinyabugingo cahosohotse gukora uno munsi ninde yari kubahuka kuvuga ko ritari jambo ry'Imana ryahumetswe igihe yarivugishijwe ngaha hama arandungika hariya i Arizona ararisubiza hamwe n'ubushakashatsi n'ibindi byose acararigaragaza kwari ukuri iki gitabu caruguruwe uko n'ukuri turindiriye gusa iki kimatanishijwe ishashara cindwe kigaragazwe kubwo kuza kwa Kristo nibyo ari mu biganza byawe utegerezwa kugira icyo umukoreye ntumwirukane ego mushinga ntahe muri uw'umugwi noshatse kuvuga nti mumushira mu biganza by'uwundi muntu n'imbidini ryanje ryoshoboye kuvyemera Nene data Branham noshoboye kuvyemera ariko urabona mawe yari umunywanyi wari noshengero yabayeho mu gihe ciwe uyo siwe ubu rero ni wewe raba abantu abasabwa gusohoka kugira abe ico yabaye weho gute ni byiza itegereza uravuga uti mawe yari umupenekoti yakoze ibinabiriya yasohotse idini ariko ndiko ndagerageza kuvugana na wewe ubu bimetse gute kuri wewe urabona muri uwo n'ukuri dusanga bize benshi ubu ndazi ko ngiye kubabaza bamwe ngaha ariko sindabikora ntibigirankana nimba nkora rero notegerejwe kuba mpfukamye kuri altari nihana ndiko ndabivuga mu rukundo rw'Imana Yesu igihe yahagarara hariya nabo bafarisayo byamusabye kuvuga ati muri baso wa murwanize mutsokora ibikorwa byiwe hamwe n'ibyo yabasabiye amahoro n'ubuntu kumusaraba abamu bante murabona ntibamu yabashapuriye yavuzati mwarubyaro rw'inzoka mwe murabona murabona ibintu byose yabivumye uko yoshoboye kose murabona hama mu nyuma arabasengera ku musaraba murabona ntibisigura yuko yashaka gukora ibyo ntibyari ibyo ariko bategerezwa kubona ikosa bariko bakora kandi ndiko ndavuga ibyo bintu nyene uno munsi muri uyu mugwi wo guterera nako umwikomo canke ukuntu tubyita mu gisoda guha uwundi muntu idorare tugerageza kubihanahana nk'uko Adamu na Eva bakoze Eva yagerageje Adamu yavuze ati umugore wampaye kandi cyo nticabaye icyitwazo kuri we murabona umugore yavuze ati inzoka yambeshe ya niyo yasambanye nanje yambeshe yakoze ibi ibyo nticabikuyeho na gato bagiye mu rubanza cyo kimwego mugenzi n'ibyiza ntibishobora kuri hanahana umuntu ntiyovuga ati iyo dini ryanje ryo kwizeye ibi ndabyizeye nanje ariko nabaye muri aya madini cyo ntacyo bihuriye ko nibyo abayuda bari bafise ibintu nk'ibyo namwe mufise kandi murabe benshi muri byo musanga abantu beza bateye imbere muri uyu mugwi rero ntimwumvirize neza murabona imico icyo twita imico no munsi nibirya satani yahaye Eva kenge gatoyi yavuze ati amaso yawe ntarahumuka kubera udatahura icyo kintu we yarazi ijambo ibyo byari bikwiye we yabonye Imana igaragaza iryo jambo kandi iryo ryategerezwa kuba ryiza yamurindira mu bugingo budashira mu gihe cyose yagumanye ijambo igihe yahonyanze iryo jambo yarafise isezerano ry'Imana yuko yoshobora gupfa umunsi yorihonyanze kandi igihe yariho nyanze yaciye apfuko n'ukuri turafise ijambo ry'Imana ryagaragajwe ngaha rigaragaza ryemejwe na mwemu yuko yatwikiriwe akaduha umubatizo wa mwemu yera twabatijwe mu izina rya Yesu Kristo bwa butumwa nyene byabimenyetso nyene byabitangaza nyene byabikogwa nyene na ya nkingi y'umuriro nyene igaragara imbere yacu yerekana ibimenyetso n'ibitangaza nta cyitwazo kihari nta na hamwe kandi niko Bibiliya yavuze neza na neza ko vyobaye mu gihe cya nyuma kandi uguhamagarwa kuvuye kumuri marakikaniti kugarukana ukwizera kw'abana kuri base kandi hanyuma y'ibyo abanyakibi bagendagenze kandi abagororotsi bohonyanze umunyota w'abanyakibi isi yose yotegerezwa guturigwa kandi amatoma ari hariya mu kirere hama amabombe mu ruganda ruyahingura ko umukuru w'igihugu yari yishwe baciye bashira abasoda babo hamwe n'ingoga kuko icyo nicyo kintu cyonyine cabuza uburusiya gutera cya kirwanisho yacitwa bombe hariya hantu kandi baragiteye Kennedy yaciye abarungikira ubutumwa yuko igihe bokora ibyo ko yobakuye ku isi hariya mu Budagi murabona kandi bibaza yuko bashoboye kugitwara ariko igihe nticari bwagere murabona tubona abigisha b'abanyabwenge bitse aba bavuga butumwa begereza kubiha uyundi muntu murabona kubera iki Pilato atavuze ati rero rindira akanya gato uyu muntu uyu mugore yaje arambwira kandi narumvise ibishinga ntahe byawe byinshi jewe bya ndabikunze nashaka kumenya n'igiki noshobora gukora kugira ndonko ubugingo budashira mugenzi uri mu biganza byanje noshobora gukora iki rero yavuze ati mbega woba uri Mesiya uri umwami w'Abayuda yaravuze ati ibyo ni yo yavuze yo waravuze rero tubwire ukuri uri umwami w'Abayuda yaravuze ati nico naziye yavuze ati nta kosa mbona muri we rero ndamukaravye mu biganza byanje yaramwishuye ntiyashoboye kuvyakira kuki bizogabanya icubahiro ciwe yiyumviriye ko yari gushobora kumurungikira umukuru w'abapresbiteriano hanyuma araba ico yabikoze ko murabona Icho kintu nyene kiragaruka kandi uzo rikorera iki ijambo nigiki utegerezwa gukora nubatse umukuru wa presbiteriano musenyeri canke umuntu nimba ushoboye guhindura intumbero y'umubatizo nimba ushoboye gukora ibi canke ukora ibi urabona rero kandi mu byukuri ntavyo woshobora ugarutse iwawe niwabikora uzo kwirukanwa murabona bizogabanya icubahiro mu bantu ego biyumvira kandi inama nkuru mpuza amashengero ntiyo vyihanganiye nka kurya Pilato yabihereje Kaisari ntibari kuvyihanganira Kaisari yaci yabisubiza Pilato rero bagerageza kumuhanahana hagati yabo bakuru b'amashengero kandi ntibikunda ubu bubisha ntibwigeze bukunda kandi ntibuzokunda ntibwakunze kuri Pilato ntibuzokunda kuri wewe ntibuzokunda ku wundi wari we wese ubu bwa kabiri ikintu dushobora gukora ni ubwa gatatu ni ukumwakira cyane ukumwaka ntushobora kumukaraba ntushobora kumurungikira irindi dini kanaka cyane ibindi bintu utegerezwa guhangana n'icyo kintu none niki wokora nk'uko Pilato yagumye ukintu kimwe yavuze ati nimumpa amazi ndamukarabe kugira ndavyemeze igihagarutse yategerezwa kuja mu rubanza ntivyatumye ababarigwa yagerageje kuvuga ati rero jewe nimba ntashobora kumukaraba nzo mushira mu minwe ya Kaisari nuko bigaraga biragaruka kumusubirako we nyene niko biri no kuri wewe na wewe nyene nk'umuntu ku giti cawe mbegugiye gukora iki sivyo nyoko yakoze umwungere w'ishengera akora ibyo mwene data Branham akora n'ibindi nk'ivyo biri mu biganza byawe uzokora iki hamwe n'uyu Yesu yitwa Kristo kubera ufise amaraso mu biganza byawe kandi n'amaraso y'Imana none ugiye gukora iki uzotsindwa n'urubanza kubwugo ko kubambwa urabona murashobora kumubamba ukakira za nemera zawe canke ibyo ari byo byose ushaka canke uvuga uti rero nzobihuwundi nzogira ikintu na kimwe mpurirako n'ubu buhumbyi bwishengero ntushobora gukora ivyo ari mu biganza byawe n'ukuri ntushobora kubikora nzokwibagira byose ntushobora kubikora biracari mu biganza byawe rero nzovuga gusa nti umwungere wanje yanyigishije ibi bikugaruka ko ubwo nyene nahawe urabizi rero urashobora kumwakira canke ukamwihakana inziri yari yo yose muri izo ushaka kubikoramwo ibiki bitegerezwa kuba kimwe muri ivyo ubu rero ni giki nkuko Yesu yabwira abo bafarisayo yavuze ati nkuko muri impumyi z'abafarisayo murabona uwoshobora kuvuga ibintu nk'ivyo uyu munsi mwabigisha mwe bimpumyi b'amadini mushobora kumenya igihe ca icivya gikominista muriko muravyibirwanya cane kandi muzi yuko Imana yayihagurukije kugira ngo ibarimbure murabona ntimuzi ivyanditswe murabona mwebwe mushobora kubona ko ivya gikominista bigiye gutwara isi murashobora kubibona murashobora kubimenya ivyigwa vyacu byose bivuga kubijanye na gikominista neshi ivya gikominista ndavyumva gushikaho bindambira kuvyumva navyo nyene sindavyemera mu vyukuri sindavyemera ariko cane cane sinemera n'ubya canke ujya mugabo cyangwa umugore yanka Yesu Kristo ijambo cyanke naho woburi umuvuga butumwa cyanke icuri cyose mufisi deni rinini ya kuri Kristo kurushuko igikominista kiri ntacyo yitayeho kandi ntabyabiziko wewe utegerezwa kubimenya murabona murashobora kumenya ibihe by'ubukominista ariko ntimushobora kumenya ibimenyetso by'ibihe mubayemo Yesu yabwiye abo bafarisayo yavuze ati mwandyaryamwe yavuze ati muraja hanze mukitegereza ibirere mukavuga muti izuba rirakaze kandi ririko riragabanuka ejo hazoba hameze nabi nimba ikirere gikeye yavuze ati muravuga mutejo azoba ari munsi ukeye yavuze ati murazi kugenzura ibimenyetso by'ibihe canke ibimenyetso by'amajuru n'ibirere ariko ibimenyetso by'ibihe ntabyo muzi yarahagaza ho Mesiya ariko baramwanse kandi kenshi turakunda ku kuvuga kubyumvikwa abakomunista nibindi bintu ariko ikimenyetso cy'igihe ntitukimenya murabona turirengagiza ibyo turabyihoza bariko bariyunga ubunyene mu kutizera kandi baracyakira ariko barananirwa gutahura no kubona ikimenyetso cy'igihe bibiliya yavuze ko coshitse mwarakironse ntegerezwa kurangiza vuba vuba rero umwanya urihuta murabona nk'uko ba base wabo bakoze niko nabo nyene bakora bya bintu nyene uyu munsi rero ingingo yarashikiriye yategerezwa gushikirirwa mutegerezwa kuyishikira mu buryo bunaka murabona ukubambwa kw'ijambo ubugira kandi canke n'ibindi mugiye kuzokora ukubambwa kw'ijambo ryagaragajwe ukubwa madini nk'uko Pilato yabikoze kugerageza kubishyira ku wundi muntu rero wewe nk'umuntu ku giti cawe nibikuzokora ijambo ryasizwe ryasizwe Kristo uko yari arejo nyene yasize ijambo mu minsi ya Noa Kristo nyene cha giti cari mu itongo rya Edeni ico Eva yaretse kurya ku giti c'ubugingo ahitamo igiti kimenyekanisha iciza n'ikibiwe yaretse igiti c'ubugingo ahitamo igiti c'urupfu igihe cha Noa cyakoze ivyo nyene mu bihe by'abahanuzi bakoze ivyo nyene mu minsi ya Kristo bakoze ivyo nyene kandi ngabo nabo uyu munsi buri umwe wese avuga mu kubihe vyiwe kandi gihe ivyo bintu byashikijwe ibihe byose bafashe iby'amadini yabo yavuga n'ibindi n'ubwenge bw'isi mu kubi abantu mu kibanza cy'ijambo ryasizwe rya Kristo wewe uzokora iki nk'umuntu ku giti cawe Pilato ntiyigeze amukura mu biganza byiwe ndiko naheraheza kubyivyo nimutekereza kanya gatoyi gusa Pilato ntiyigeze amukura mu biganza byiwe na gatoyi nawe ntibizoshoboka mu buryo yakoresheje kugerageza imwe muri izinzira ntiyabishoboye murazi icashe kiye Pilato yataye ubwenge yageze ahantaho ibyo yashobora kumva byose kwari ukubambwa ibyo yashobora kumva byari shavu ku buryo yashavu chiko musazi kandi bagize umugani hariya muri Norvege canke siko murantunga hariya mu Buswisi yo yari niyo narindi umumisionari bavuga yuko ibihumbi bakoranira hariya bavuye ku isi yose kuwa gatanu umweranda ikinogo cy'amazi aho Pilato yiyahuriye yahereje kukwiyahura muri ibyo biri by'amazi kandi bavuga yuko igihe cyose kuwa gatanu umweranda isaha icenda zo muhingamo amazi azahindu kubururu akabiriraho umubiri wa Pilato waryamye yaravyanse haracari hamaraso mu biganza byiwe kandi arihakana yaransa amazi ntushobora kumukaraba ngo umukure mu biganza byawe nta mazi ariho nta sabuni nyayo ishobora kuyakuraho ari mu biganza byawe uzomukoza iki ngo ngiki kiconye ntushobora gukora nimba udashobora kumukaraba ngo umukure mu biganza byawe ntushobora kumuhera ikindi kintu ntushobora gusa kubicako nk'umugani nta buryo buriho ku isi ikintu conyene ushobora gukora ni ukumwemera mu mutima wawe iyo niyo nzira yo kumwikurako kumukura mu biganza byawe ukamushira mu mutima wawe canke kumugumiza mu biganza byawe ukazorenguka mu rubanza ico nico kintu conyene ushobora gukora iherezo rya Pilato ryari riteye ubwoba ijambo rivuga yuko abo bose bamugumiza mu biganza byabo nari ngiye kuri Somariko yavuze riti batakambiye bitandara n'imisozi barasenze ariko amasengesho yabo yaracerewe murabona baratakambye bati duhishe kure y'inyonga tubicaye kuri iyo ntebe y'inganji no kure y'uburake bw'umwagazi w'intama ni ukuvuga ku mpfizi y'intama ubugingo bw'umwagazi w'intama ugiye kuzotsa kuko umunsi uhambaye w'urubanza warashitse kandi ninde azoshobora guhagarara imbere mwiyumvire Oswari tagiye gukora iki rero mugiye kugira kuja imbere ya sentare ntahinyutswa no kubonayo maso yutuye uburake ya y'umugwi w'abacamanza bashashe hari yarazi kigiye gushika bizobari kica mu cyumba cy'umwuka wica canke umugozi umanitswe hari ya cyane ikintu kinaka nta kabuza ategerezwa guhangana nacho ariko ni gute mugiye kugenda iyo hanze ufise amaraso muri ganza byawe kubwo kakwanka nawe uzi yuko kuzimu iri imbere yawe uguhona kw'ibihe bidashira uririra ibitandara n'imisozi ariko barasenze naho amasengesho yabo yaje atevye Mubaheburayo 10 nimba dukora ivyaha ibigirankana icaha no kutizera nimba tutizera ibigirankanye n'umunyuma yaho tumariye kwakira ukuri ukumenya ukuri ntutegerezwa kukwakira menya gusa ibikwerekeye ntutegerezwa kuba ugifise wewe gusa yo oya murabona ni avuga ngo tumaze kwakira ukuri namba dukora ivyaha ibigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya ivyukuri ntiyaba hagisigaye kimaze cy'ivya ariko haba hasi kwitegana ubwoba no kwitegana umuriro w'inkazi uzori gatabansi kuko Imana yavuze iti uguhona n'ukwanje kandi nzoshumbusha ni kuhora hagize ntitutakwizera ibigirankana kandi ukuri kwara tugaragarijwe nta mbabazi zizoba zisigisigaye nta mbabazi zizoba zigitangwa mwungere wumvirize igipande ni gute kubijanye nayo yewe munywanyi w'ishengero uriko wumvirize igipande ni gute kubijanye nayo mugiye gukora iki mugihe tu toyizera ibigirankana ntibishoboka ko muyikaraba ntibishoboka ko birungikirwa abatware byoca bikugaruka kubwo nyene mwara kumbise none mweho gute ni gute muzohagarara kuri urya munsi we ari mu biganza byawe canke mu mutima wawe kimwe canke ikindi imani dushoboze namba ushoboye kwiyumvira gusa kuvyerekeye ukwica nabidya bigenda biburanya uwo mutima w'umuntu yakoze iki yikanguye yacerewe cyane yamaze kubikora ni murabe yarafise uburyo bwiza yavutse ari umunyamerika yitegembya we yari umunyamerika ariko yashatse kugurisha ubwenegihugu bwiwe kugira ngo abe umurusiya biraheza bimugarukako yabiriye umurusiya kazi rero nawe wukurikira umwidegembyo w'ivyiyumviro by'umugambwe w'abakomunista w'igihugu cya Kiba umwidegembyo w'ivyiyumviro nkora ivyo niyumviro bwanje nta kindi ciyumviro gisubira kuza uyu Yesu yitwa Kristo uzomugira gute wewe ntabwo ufise umwidegembyo w'ivyiyumviro nta mwidegembyo w'ivyiyumviro uriho reka ivyiyumviro byari muri Kristo bibe muri wewe reka dusenge ni mwiyumvire ibi namba hobaho uguhimbaza uko ariko kose namba hobaho kandi ukugira neza kose ni mu byiyumvire ko ndiko ndavuga muri kino gitondo hagati yacu no muri yibande na hano namba uri hano muri kino gitondo kandi ukabuziko udatunganye ku mana kandi ukaba utavyawe na mwemu wiwe kandi Imana ifise uvuga ati rero jewe naratumwe ivyo sivyo ndiko ndavuga mbega Imana yaravyemeye ushobora kuvuga uti ego jewe naratuye nibindi ego ndizera niko Pilato yagize ati by'ukuri naratuye nakorera iki uyu mugororotsi ntushobora kumukaraba nkuko oya mbega uzomugira ute namba utari umukristo yavutse ubwa kabiri afise mpemu yera agereranye agerereye muri wewe atotahakaza ubugingo bwawe kuki none utautovyakira ubu ntuzokwigera ubikaraba ntuzokwigera wumva na mbiherezo ry'ubu butumwa buzoguma bupfutsa inkengeri gushikaho uzokwinjiriza ubutumwa mu mutima wawe ko Yesu Kristo wawundi ejo uyu munsi n'ibihe bidashira muri iki gikoraniro riboneka muri kino gitondo hari abantu bari hano botahura yuko bari batari mukuri kandi mwoduze ibiganza byanyu ntidufise ikibanza kugira ngo duhamagara abantu imbere ikibanza kiruzuye cyane ariko vuga gusa uti nsengera mwene data Branham Imana imfashe Imana iguhezagire ndabona ikiganza cawe rero jewe ndashaka kubikora ahanyene ndashaka imbere y'Imana yo iziko ndi umutsindwa nanje ndaziko ndo mutsindwa ndashaka ko ava mu biganza byanje ndamushaka mu mutima wanje duzi bikiganza cawe uvuga uti nsengera mwene data Branham umwama guhezagire ndabona muri iki gitigiri cy'abantu bari hano nkumbure ni nk'ibiganza 40-50 bidugijwe ngaha arahamagara uno munsi rero byiyumviro ko niwe ahamagara Yesu arahamagara niwe avugana nawe woba warakoze ibyaha birenze gushika aho umutima wawe ukomantara rwose gushika nawe utosubira utazonashobora kwigera umwumva ukundi gihe wari nk'umwana muto w'umuhungu canke w'umukobwa waravyumvise warumvise icifuzo cyo kubikora ariko uca urabyirengagiza nawe uca uwo ushishikara gukomantara no gukomantazwa n'ibyo bikomere mbega ubu byoba byaragiye gushika kanaho uka utavyumva ubu urahagazaho ibyawe bi aho nkamwe ne data Oswald dahagaze muri kino gitondo wo buhaziye aha wo gikora gute hoba hari uyundi imbere yuko turangiza nanje nsenge aha hariho hose muri iyi nyubako ubute tadugije ibiganza ciwe vuga uti mwene data Branham kuvuvuzayo majambo nyuma n'inko ariko ndavyumva muntu wese uri hanze uri mu nyubako wegereye amadirisha hariho hose ntacho bitwaye gusa Imana iguhezagire mwigeme Imana iguhezagire nawe mushinga ntahe narakuronse we ari Imana n'Imana iguhezagire mwigeme hoba hariho uwundi muntu Imana iguhezagire mwigeme na we uri nga Imani guhezagire kandi nawe mwana muto w'umuhungu canke w'umwigeme uri hariya Imani guhezagire ego umwama bahezagire namwe mushinga ntahe uri nyuma ego ubu rero tuvyiyumvire ko nsinashaka mukore ibi mu gihe tuza kuba turiko turaririmba buhoro buhoro Yesu Yesu arahamagara rero ndashaka ko muvuga muti mwami ngiriri mbabazi jewe umunyavyaha jewe uwigira ndi umunywanyi w'ishengero mwami ariko ndagushaka wewe ndagushaka numfashe nzogukorera ndabigusezerane ubunyene ndabigusezera ikiganza canje yuko ndagukeneye rero komeza umutima wanje kugira umushoboze kukwakira nanje nzokwakira mu mutima wanje mu gihe turirimba kandi iki gice arahamagara uyu munsi arahamagara uyu munsi ubu musenge mu buryo bwanyu bwite rero ni musenge muti Yesu hamagara niwe ariko aravuga nicyo gituma wadukije ikiganza cyawe urukundo arahamagara uyu munsi Yesu Kristo arahamagare se umvirize ijwi ryiwe nimumwumvirize ubu rero nimumwumvirize vuga muti mwami ndatsinzwe amaraso yawe ari mu biganza byanje ndi umunyavyaha sindi sinkibishaka ubugira kandi sinshobora kuyihakana narabigejeje imyaka n'imyaka singiye kukwihakana nkuko Pilato yabikoze hamagerageza kukurungika kuyundi muntu ndagukeneye ingo mu mutima wanje ubu mwami ndakwakiriye ndakubona uhagaze imbere yanje nk'ishusho ihagaze hariya kubwo ukwizera ndiko ndyendera muri wewe niyunze nzi yuko wambabariye kandi jewe uraza kuba mu mutima wanje guhera ubu no kubandanya uyu munsi umuntu wese asenge Yesu arahamagara ariko kubw'urukundo arahamagara uyu munsi da turi mwijuru ubu butumwa buto burarangiye kandi ubu ingingo urubanza rurashashe muri kino gitonga abanda abamarayika bashashe muri kino kibanza nke mugera hamba yariko atanga ibyemezo ko Yesu akiri muzima yari isoko ry'ubugingo budashira imva ntiyari kumugumya ekana kuzimu ntikwari kumugumya yaraduze hejuru atsinda imva na kuzimu kandi ubahagaze muri twebwe uyu munsi rero zanemera zacu hamwe n'amadini idini ryoshobo vya bosha abantu bacu benshi mwami icaha cyarababosha ariko uyu munsi bashaka kuba bidegenda bahagaze nka Pilato aho kugerageza kumuhereza uwundi muntu badugije ibiganza byabo hejuru bati ingo mu mutima wanje mwami Yesu sinzosubira kugutera ibitugu bugira kandi si shobora kubikorura cyari mu biganza byanje rero ubwa mbere nuko ibiganza byanje bitungana nawe ntiwari gushobora kuza ariko ubu ndakwakiriye ndagukeneye mu buzima bwanje kandi ndakwakiriye mu buzima bwanje mwami n'umunyakire mu bwami bwawe mu guharira ibyaha byanje kandi ndonso kwizera gutuma nizera yuko wanyakiriye data biturose biciye mu izina rya Yesu Kristo rero ubu mu gihe tunamitse imitwe yacu ukwizera kubwo kwizera kandi mana numfashe kuba imvuga kuri ariko mu kumenya ko wabisezeranye rero ubu mu gihe tunamitse imitwe yacu kwizera kubwo ukwizera kandi mana numfashe kuba imvuga kuri ariko mu gihe tuziko wabisezeranye uwari we wese azoza kuri jewe sinzomushiburira hanze kandi nzomuhubugingo budashira nongere ndamushire hejuru ku munsi nyuma uwari we wese atonye mangira imbere y'abantu nanje nzomwe mbangira imbere ya data n'abamarayika bera uwumva by'ukuri nsiguro yukuwera Yohana 5:4 harya n'ubutahura kandi akakira ijambo ryanje uwakira ijambo ryanje kandi akizera uwantumye afise ubugingo budashira kandi ntazohagashirwa mu rukinja ntuzohamagarwa mu rukinja nk'uko swara tazohamagarwa ariko wararenganye hamwe n'ikigongwe cy'ubuntu wapfuye mu rupfu winjira mu rugingo mwami sinzi ukuntu sinzi impamvu ariko ndizera ko byabaye ibyo ndabyizera mu mutima wanje kutizera kwanje kwagiye ndashobora kuvuga amen mu mwitegembyo kuri buri jambo wapfutse kandi ubu ndaryemeye ndabyizeye ubu mucunamitse imitwe yanyu mwebwe mwizera ibyo mwebwe mwari mwatugije ibiganza byanyu mu kanya gaheje kandi kubwo kwizera murabona ishusho ya Yesu hagaze hariya mwategerezwa kuba murimwo ubu mugenda kubwo ukwizera mwizeye yuko ibyaha byanyu byahariwe kandi kuva uyu munsi mwiteguriye umubatizo gikristo kandi mwiteguriye kugendera muri Kristo mwotangira ibiganza byanyu nk'igishinga ntaye kuriwe muvuga muti mukwizera ndabyizeye mu mutima wanje wose Imana iguhezagire ibyo ni byiza ubu ndabyemeye jewe ndabyemeye nta kindi nokora Imana iguhezagire Musa n'abandi bose nabonye ubu ndabyemeyera aba wewe nturi mwiza ntiwigeze uba mwiza ntushobora kuba mwiza ariko Yesu yapfiriye ababi ntutegerezwa gukora ikicwa mwene data Branham emera gusa byo yakoze emera gusa ibyo yakoze ubwawe rero mukumwize mukubyizera no kuvyemera rero ndizera mwungere yuko urugomero ruzokugururwa mwene kubatiza bizoba byiteguriwe niba mushaka kubatizwa niba wahisemwo ibyuhagiro nka data ibyubahiro data umwana na mwe muyera wewe byukuri mvutse ibyo mukwicisha bugufi no kubaha ariko ndabikora jewe ntiwigeze ubatizwa nturabatizwa kubera yuko utarakora icyo yavuze wewe wavuze uti ubatizwe mu izina rya data ry'umwana na mwe muyera nambi ibyo byubahiro barabigushitse ko we ntiyavuze ngo genda muvuge ibi byubahiro cyangwa genda muvuge aya mazina icyo kintu nticigeze gikogwa namba muri bibiliya ntibyakozwe muri ubu buryo byari ububatizo gusa Yesu yavuze ati mu izina rya data n'iryo mwana n'irya mwe muyera ariryo Yesu Kristo Petero afise ifunguruzo yavuze cyo kimwe naburi intumwa yariyo yose ishengero ryose gushika no kuri ya nama nkuru ya nisi gihe ishengero katolika ry'i Roma ryashiraho riremera vya vyubahiro mu gishingo cizina uba tizwa mu migenzo y'idini ry'i Roma canke ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo ni kimwe canke ikindi biri mu biganza vyawe ntushobora kuvyihakana biri mgaho ubu mwavyemeye ndaza kubabaza mu gihe uwuvuza inanga n'uwuvuza ikinanda bavuza yandirimbo ya kera dukunda ukwizera kwanje ndakwerekeje kuri wewe mwagatsi w'intama i Karuvariyo agakiza k'Imana nyumviritsi gihe ndiko ndasenga ndashiburiye kuri biga bitanyo byose rero ndeke kuva uyu munsi ndakwegukiye wese ntihagira umuntu ava muri iyi nyubako ubu nimuve hasi mu cubahiro cya hanyuma muze tumutugiritse ibiganza rero kwizera kwanje ndaguhanze kuri wewe kandi wewe ijambo wewe mwagazi w'intama w'i Karuvariyo mucunguzi wo mwicuru ni wumve n'unyumve mu gihe ndiko ndasenga uhura ko icaha canje cyose yo ndeka kupfa uyu munsi mbinyegu yawe yuzuye amazi aza kuba yateguwe mu minota mikeyi mu gihe ubatizamo ubu turaza kubatiza kuri uno mugoroba nimubyiyumvire kumuhingamo bose biri mu biganza byawe bikureho ikintu kimwe gusa ushobora gukora nukoza mu maraso ya Yesu Kristo ninde murabona yego mushinga ntahe byibuka ubu mu gihe twunamitse imitwe yacu hanyuma nimumuhe amaso mu gihe ubugingo buzoba bwirijwe umuhe umunezero ugufata ingingo kiri mu mutima wawe ubu ari mu rukingi ijambo ryite ukubambwa Kristo ari mu rukinja uzomukorera iki Yesu yitwa Kristo nube umwungere wanje hindura umwitsi ubumuco hanagura imibabaro n'amarira ntunsige jenyene ngo ngume kure yawe ubu twunamike imitwe yacu kubwiwe iyumvire ibyina mu mutima bagenzi byoshoboka ko izina ryawe ari ryo rya nyuma rigiye kuja mu gitabo turi mu gihe cy'iherezo rero niwiyumvire cyane none hoba hariho umuntu ngaha yoba yamuteye ibitugu wibuke bishobora kudasubira kugaruka ubugira kandi Pilato ntiyigeze aronka yandi mahirwe yaragaragaje uko ashoboye kugira ngo akizwe ariko ntiyashoboye kubikora byari mu minwe yiwe none uzokora iki ijambo ryashyizwe mu biganza muri iki gihe ryitwa Kristo